mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, igihe cy'ishengero ry'Isarudi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami, umuvukanyi wanje yariko arambwira mu kanya ko hariho ibi bitambara byari iby'umuntu kanaka yariko aricwa na kanseri, rero turabasengera mu kanya gatoya. Imitwaro ibi ni byiza cyane, ni byiza mugenzi, kandi ndabisize ngaha kugira ngo ndabisengere nabyo. Kandi rero umuntu kanaka yejeje kumva urwandiko yaje maze ampa urwandiko kuri ibyo ku byerekeye ibikorane by'ejo. We uri ngaha kutugendera twonezerwa, atankeka ko woza kumuhinga misa umunani ejo kumuhinga muhazoba igikorane cyo kumviriza amabande, kandi namba atacuri kurakora hazoba bumwe mu butumwa utarigera wumva buvuzwa, kandi hazoba n'igikorane cy'amasengesho. Kandi twiteze ibihe byiza ejo kumuhinga musaa munani, hagiye kuba igihe cy'akazi kenshi kuri jewe kuko ejo murabona ntegerezwa kwitwarira ibyo kuwihinga mu gitondo n'ibyo kuwihinga mu ijoro, n'ejo mu ijoro naho nakahise kose kayo mashengero. Kandi kuwiyinga mu gitondo umwami abishatse turiteze igihambaye, kuko kuwiyinga mu gitondo n'umunsi wacu wo kuruhuka, umunsi wo kuruhuka mu bisanzwe kuva ku wa gatandatu mu ijoro n'igihe cy'ishengero rya Laodikiya. Ariko kuwiyinga mu gatondo ndashaka kuvuga kuri inkumi zisinziriye n'ukuzuka, bane ibihumbi ijana na mirongo ine na bine n'ibyo bintu byose bitoya bitaheze bifataniriza hamwe ubutumwa bwo mu gitondo kuwiyinga. Ibikorane bizotanguriza zitatu, ivyo sivyo gamwungere isaha zitatu zuzuye kuwiyinga mu gitondo, niho dushaka kuvuga kuri ivyo bintu vyose. Nk'inkumi zisinziriye zizoshikirwa n'iki? N'inkumi z'ubwenge zizoshikirwa n'iki? Mbega bazogaruka ryari canke ni hehe babandi ibihumbi na ijana na mirongo ine na bine bazogaragarira? N'ibintu vyinshi nk'ivyo kuwiyinga mu gitondo, kugira ngo tugerageze kubifataniriza hamwe, ivyo bikaba bijanye n'ubu butumwa. Kandi rero kuwiyinga mu ijoro tuzofata umumarayika wanyu mahambaye n'ubutumwa bwa Laodikiya, kuwiyinga mu ijoro umwami abishatse. Kandi ubu rero ejo kumuhingamo n'igikorane ngaha, igikorane cyo kumviriza ibande mwene data Jene neza yambwiye yuko bo twotangurira isaha umunani ejo kumuhingamo. Kandi mwebwe abantu bakunda kumviriza ubutumwa gusengera iruhande ya rutari, mwebwe murondera mpwemuyera cyangwa ikintu kinaka igihe gihambaye, urusengero ni rwiza kandi rufise igishika ruruguruye, kandi rwiteguriye uwo ari we wese igihe cyose ashaka kwinjira no gusengera kurondera umwami. Urusengero ruruguruye kandi rurarindiriye, kandi tuzoba tubiteze, tuvuge gutya tubiteze cyo kumuhingamo cyangwa igice ari cyo cyose mushaka kwinjira mu rusengero gusenga. Yemwe rwama rwiteguye kandi bishitse n'inzugi zikaba zugaye cyangwa ikindi kintu kinaka, neza hakurya y'ibarabara umuvandimwe wanje niwe murinzi wo ngaha. Niyumvira ko ari ku majana ane na cumi na rimwe, ndizera yuko cyangwa amajana umunani na cumi na rimwe, nibyo majana umunani na cumi na rimwe, neza ugiye utumbereye uvuye ku ishengero ngaha majana umunani na cumi na rimwe. Yemwe we umukenyezi we bafise urufunguzo namba bakwete urugi rugaca rwiyugurura rwiyugara, ariko barasiga bwuguruye nkumbure mu gitondo bararwugurura cyangwa inyuma y'igikorane ruruga rwa mu ijoro, kugira ngo babuze abana kurukiniramwo murazi no kumena amadirisha n'ibindi. Murazi ukuntu abana bameze cyane cyane muri iki gihe, rero turarwugara kubera iyo mpamvu turanga kwama dutegerezwa kugara urugi rw'urusengero igice ari cyo cyose. Nkumbura igihe urugi ruzoba rwashyizweho tuzoba turufise mu buryo butandukanye. Rero kandi twebwe umuntu kanaka ashobora kuba hariyo umwanya wose ku buryo abantu bashobora kwinjira maze bagasenga kandi bakarondera ugukira indwara no kurondera mpemu yera. Mwebwe mudafise mpemu yera mu buzima bwanyu, muze ngaha muguma ngaha gusa ijoro ryose, namba mushaka kuma ngaha gushika mu muronse. Ninde yari ngaha mu kanya gaheze ariko araririmba ati ni hose muri jewe n'Imana ahantu hose, nari niyumviriye kwizamurwa ryaje, naravye mu micungararo hariya kugira ngo ndabe namba bari mu micungararo byari bihimbaye by'ukuri ndaminezererwa. Ivyo twoshobora kuvyihanganira gato y'umwanya wari wo wose? Ego mugenzi, ivyo ni njiye neza umwanya wo kumva ivyo. kandi narasivye muri ibi bikorane byiza byo kuririmba kubera niyumvira nkumbure ko yo mfisa kazi kenshi gusa murazi uko bimeze abantu baraza n'indege n'itereni nti ntimwigera mubimenya murabona kuko baza batelefonye utegerezwa kuja kubategera ugahura nabo ukabasengera kandi hariho hose ntiba ehengesha nyenyere kandi rero ngerageza kuvyiga ko bitera ikibazo ariko turanezerwa iminsi yose no guhura n'abantu no kubakorera ibyo dushoboye kuko ni ibyo ni mukozi wa bose kubwo umwami Yesu kwihanga ryiwe muri iki gihe kandi twifuza gukora byinshi kuruta ibyo dukora ariko nitubishobora umukozi w'Imana yirutse muri iki gitondo yafashwe n'indwara yo mu mutwe yasanzaye gusa umuntu mwiza kandi kuko yari gusa yarakoze ararenza urugero yagize yatanguye guhaguruka hanyuma umukobwa wiye mutoya yari mu cyumba yaciye atangura kuzunguruka buno nyene yari yambaye impuzu zo kuryamana zitukura yavuze yuko ikintu cya nyuma yibuka kwara akaburungu gatoya gatukura akazunguruka gute yaciye aja hanze murabona kandi rero bamujanye bamuteruye bihuta cyane rero nakazi kenshi gusa murabona mwibuka muri abantu b'umubiri kandi dushaka twiyumvire ko mutwaro wose uri kuri twebwe ariko murazi Imana ifise abakoze ahantu hose bo kwitwaririka bimwe muri ivyo kandi dukora gusa ibyiza bishoboka ariko n'umukozi w'Imana w'igiciro agerageza gukorera umwami wiwe ibishoboka byose muri iyi minsi ya nyuma atankeka kandi umwami yaramubohoya ho nyene ameze neza nyene kandi baramugarukanye ibisanzwe neza cyane yabandanije inzira yiwanezerewe kandi yo ikintu cyiza cyabaye uno muzi sinshaka gutangurira gusa kuri ibyo bintu ariko murazi nabwiye umukenyezi wanje navuze nti ubu hariho umuntu kanaka ariko araza hariya kandi azoba ari umugabo mugufi yavyibushye afise imishatsi n'amaso yirabura araja gusoma biriya vyandiko hanyuma atangure ku ariko mu muhamagare murabona mu navuze nti kubera umwami amufitiye ubutumwa hanyuma nuguruye bibiliya kandi navuze nti ngiye gushira ibi bintu ngaha ku buryo mubona ko arico neza na neza umwami ashaka kwakora haraheze imyaka umunani umuporonye aturuka muri poronye yakuriye muri poronye mugi ekorane yaja kuri alitari maze bavuga canke mwe mugera yaramuravya mubwira ati urazazaniwe gusa ivyo ni yiyumvira ko nabivuze ariko yari mwe mugera yavuze vyagumanye nawe neza ico gihe cyose kandi amaherezo byamukuye Kansas City gushika ku nyubako mu ijoro riheze kandi rero vyukuri yarazazaniwe ihe yumvuye uwo mubatizo wo mu mazi yagiye mu ihoteli iwe kandi mwe mugera yavuze ati haguruka ubu kandi ugende hariya umuntu kanaka yashaka kuzanana nawe ariko yaravyanze kuko mwiyerekwa yaje wenyene murabona kandi rero kandi we umushinga ntahe bikwiye ko asoma icandiko yatanguye gusubira inyuma hanyuma umukenyezi wanje aramuhamagara maze nja kuruga imvuga nti uwo ni we murekaze yavuze ati mbega ntegerezwa gukora ikamaze kubibona yavuze ati ubu nabibonye maze nti ndashaka kubikwereka kugira ngo ubimenye ubu urabona navuze nti umwami yambwiye ko wari kuraza murashobora kumubaza navuze nti rero ngibi byandika ubisome neza ngaho ubisome imbere ubandanya ye mwari ngaho kugira ngo abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ubu none ashobora kuba ari ngaho mu kubyonzi mbega uri ngaho mwene data umunyaporonye mwene data ego inyuma hariya mu mfuruka ngurya ego haguruka duze ikiganza cyawe ku buryo bashobora kukubona hariya ni byiza cyane kubona mwe muyera ibyo birashika gusa umwanya wose abantu benshi biyumvira kukwerekwa kuza gusa kuri arutari yo nta nubwo ari intango abivuga ku iki mwene data lewa ahantu hose gusa urabona ye mwahana ahantu hatoya havyo ngaha hana ahantu haba ibintu bikeya cyane hariya hanze niho biba umurango n'ijoro murabona ego mubatse umukenyezi wanje kandi yacange n'umubanyi wanje hari inyuma mwene data wudu nabo bose bari ruhande yo mana we ibi nibyo bintu bitoya ingaha ibintu binini ya nibyo bibera hari ubu kandi gice ntikirigera kivugwa yamara yo ndanezerewe cyane kubw'ibyo kumenya yuko umwami wacu ariko araza vuba kandi tugiye kubana nawe ibihe bidashira si ibihe byose ariko kubw'ibihe bidashira kubw'ibihe bidashira ubu umwami abishatse ndizera ko ari kwigenekerezo ya 18 ku munsi w'iyinga 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 igenekerezo tekerezo rya 18 nagize intambara iteye ubwoba satani yagerageje kumbi yo nyongo iri kwirakwiragira ngaha nagumye ndayimusubiza gusa akongera kayimpa nkongera nkayimusubiza rero kandi rero nagize intambara ntoya rero nkumbure tuzoyinesha kandi rero umwami abishatse ku munsi wiyinguza igerekerezo rya 18 kandi tugiye kuzogerageza kugira ibikorane bimwe byo gusengera abantu barwaye kuko bari ibintu biriko birarundana byongera birundana n'ibintu kihutirwa cyane turiko turagerageza kubyitaho ni ngo guko dushobora n'amasaha amasaha yose yo mwijoro n'ibintu byose biza kandi bikagenda rero kwigerekerezo rya 18 tugiye kuzogira ibikorane bigisanzwe cyo gukira indwara kandi namba mufise bamwe mu bakunzi banyu bashasha gusengerwa yemwe mubazane canke mu buzobazane muri ico gihe hariho benshi mu busho bw'ibyi Jefferson vire bariko barambira bavuga ko baza akare kugira ngo bashike hano nkisa imwe incumi nimwe bavuze ko hataba hagisigaye n'icumba cy'imodoka zabo canke zitandatu rero ba navuze nti yemwe mu aba ni bene data batugendera bavuye hano hose abantu abakozi b'Imana benshi navuze nti ba baruhukira mu nyigisho zibi kandi turiko turagerageza gusa guca ku masonga hanyuma rero mu nyuma gato yemwe tuzobironka bikozwe mu gitabo ku buryo mushobora kugisoma kandi hazobaho bikeya bikeya kandi bindi byongewe ko kuko mwijoro murabona amajoro abiraheze naragerageje kubungabunga ijwi murabona kuko ico kintu cagasongero nico nshaka kubona hari yahuguhishurwa kwa Yesu Kristo kuzokoreka muri iki gihe murabona ivyo arivyo kandi rero imbere yuko dutangura gusoma ivyanditswe kandi ndazi yuko ejo ari umunsi uhambaye wo gusomaho twese dutegereza gusoma ibitandukanye byo kuwa gatandatu mwijoro kandi dutegerezwa kubironka kuwa gatandatu kumuhingamo canke kuwa gatandatu mu gitondo imwe mu buryo dushobora kuronka umwitegemo wo kuwa gatandatu mwijoro wo kuza mu ishengero rero turaja kugerageza gusohoka kare muri iri joro ku buryo mutazoba murushe cyane cyo kugira ngo mubitahure hanyuma rero kugaruka mu gikorane cyo muhingamo na bene data ngaha n'amabande kandi n'ejo mwijoro na hubu turashobora guhagarara gusa kanya gatoya kama segesho namba mubishaka ndibatsi imbere yuko dusenga namba hariho umuntu kanaka ngafisi imitwari idasanzwe yo gusengera namba mwo bimenyesha gusa n'ibiganza bidugije Imana irabona ubu murabona namba turi mwisi kenye canke idakeneye bene data nibaza ko 95 canke 98% kwijana bikoraniro badugije ibiganza byabo rero ubu mwibuke ntimushobore no kugenda Imana itabizi murabona yari izi migambi yawe yari izico warugiye urasaba muze twunamika imitwe yacu data wo mwijuru ni n'ubuntu turegereje ukwera kwawe iri joro ntebe yawe y'ubwami mwisezerano ryawe kwavuze yuko wo kumva kandi namba two kwizera wo duhibyo twasabye kandi turiko turatura ibivyaha byavyotse ibi bivyacu byose turatahura mwami yuko tutabereye umuhezagiro numwe mu mihezagiro yawe ntitubereye twese hamwe ntitubereye kandi ntituje nkaho twari tubereye kandi nkaho kandi uko twakoze ikintu kinaka gihamba yewe data iyo turasabye kuri karuvariyo ibyo bidukura ko kuba abahambaye nta kindi kintu tuzi kandi atari Kristo we yabambwe rero iyo tubona ko yazutse mu munsi ugira gatatu bijanye n'ibyanditswe kubwo gutsindanishirizwa kwacu yagarutse nyuma y'iminsi 40 mu ishusho ya mwe muyera kugira ngo abane natwe gushika haboneka ku mugaragaro mu birere mu gihe cy'iherezo kandi turabona yuko igihe cy'iherezo cegereze cyane gose ubu kandi turi abantu bahiriwe mu cyande mwami kubera yuko watugiriye iribakwe ndakenguruka cyane data yuko ikoraniro ririko rirumviriza n'imitima iciye bugufi kandi bumviriza kandi rero mwami ndasaba ko wokwemeza iminwa yanjye iri joro kandi iri joro ryose cyangwa igihe cyose nzoca kuri arutari yawe kuvuga n'ihanga ryawe kuko mwami ntuzondeke ngo mvuge ikintu icyo ari cyo cyose kitari cyo uracyafite ububasha bwo kugara iminwa nk'uko wakoze mu bwobo bw'intambwe hamwe na Daniyeli kandi namba no kwigira mvuga ikintu icyo ari cyo cyose kitajyanye n'ubugombe bwawe wugara umunwa wanjye mwami kugira ngo sindakivuge genzura ibyiyumviro byanjye shira ku nzira nziza mwamaho ntazovuga ikindi kintu na kimwe kiretse ukuri kuko ndatahura ko kuri urya munsi uhambaye aba bantu bazoba baririye hariya ku barindiriye bijanye n'igikorwa cy'Imana nabigishije nambuje kugutwari yariyo yose mu nyenyeri zawe n'abamarayika bawe abakozi b'Imana bawe abakozi bawe bazotegerezwa kugezwa bijanye n'ubu butumwa twigishije nga bazotegerezwa kwishyura abakozi bawe ubu data ndasenga nguje kureka mwemu yera vuge nta bumuntu kebe imitima yacu kugira ngo tubashe kumwumva nzoba ndiko ndumviriza data ndasenga nguje aje gukiza abarwaye n'abababajwe ibyo byose abantu bakenye ahantu hose reka ubuntu n'imbabazi byawe bibe hamwe nabo ishura buri mutwaro wose wamenyekanishijwe iri joro n'ikiganza kidujijwe iyo mu gihugu cyose mu gihe abandi benshi bariko barababazwa mbere nabo ubu tudutambara duserukira n'iyi mitwaro iri munsi y'ikiganza canje ngareka mwe muyera yishure data maza kiza abarwaye vugana natwe ubu biciye mu ijambo ryanditse na mwe muyera tubisavye mu izina rya Yesu amina nimwicare. Tonight it's a little warm in the church. The great Reddy Joro Harasu Shegato Hamba Chishengero Girawodikia Kiregereji. Candy Joro Turegereje Chagi Hamba Kindi Chishengero Kizobari Igie Chishengero Chaga Tatu. Twarafashe igihe cy'ishengero cya mbere aricyo Efeso nkumbure no subira kubisoma ku itanguriro byose byari byanditswe kandi ku bw'ibyo nari nifuje kubisomera mwebwe mwari mwifuje gusuzuma ibiri ku mpapuro zanyu igihe cy'ishengero cya mbere cyari igihe cy'ishengero rya Efeso kuva mu 55 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo gushika mu 170 Pawulo ari we nyenyeri kandi cyari igihe cy'ishengero cya mbere ibikorwa bitagira urukundo.
Second church age.
Inicho chari kiringo chimani mhera yari giti chubugingo. Igihe cy'ishengero cya kabiri chari kuva mu 170 gushika amajana 312. Ire nari we ntumwa yige kandi kirego chari guha chari mibabaro n'ishengero rihamwa imbera y'igiti bo chubugingo. Igihe cy'ishengero cya gatatu yari Perugamu wera Marte ari we ntumwa kuri iryo shengero. Igihe cy'ishengero cava mu 312 gushika ku 656. Ikirego chari inyigisho z'ibinyoma ikinyoma cha Satani tanguriro ryo kuganza kwa papa n'ugufatanya kwishengero no gutegeza ivyose hamwe impera yari mani nyegejwe nibuye gera andiye cishengero cha kane cyari tuatira koromba niwe yari umumarayika w'ico giye cishengero intumwa kuva mu 656 gushika igihumbi n'520 kandi giye cishengero cyari cy'uruhendo rwa papa ibihe by'umwiza hari mwijoro riheze murazi ibihe by'umwiza kandi impera yari ugushobora bwo kuganza mahanga n'ikinyenyeri cyo mu gaturuturu ku mumarayika. Ubu iri joro turatangura igihe cy'ishengero cya gatanu aricyo gihe cy'ishengero cy'Isarudi Sarudi Sarudi kandi ntumwa kuri iki gihe cy'ishengero yari Martin Luther yabaye umunyerewe gusumba umenyerewe gusumba wiga Bibiliya canke uyu mwigisha canke umukristo asanzwe bambuye umunsi kandi ico gihe cy'ishengero catanguye mu 1520 maze gera mu 1750 1550 gushika igihe 1750 kandi igihe cy'ivyo twita igihe cyo guhindura ibintu kandi kirego cyari ugukoresha izina ryabo bwabo kandi impera kumasigarira make yari asigaye yari kugena imbere yiwe bambaye impuzu yera n'amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Imana iduhezagire mu gihe dutanguye ubu. Ubu dutanguriye ku murongo wa mbere w'igice cya gatatu iciga igihe cy'ishengero. Ubutumwa kuri Sarudi igihe cyo guhindura ibintu amasigarira make yabitse yarasigaye bahatswe kuzimangana. Rero kuri bamwe muri bashasha baje noshobora kuvuga kuri ibi ngaha yuko kugira ngo ntimuje gusigara inyuma muri byo biracagaguye kandi igihe kinaka tuzoshikaho dushobora gushira ubutumwa bwacu hanze kubwandika tuzi inyuma y'umutaga maze tubutegure nzobikora nkumbure kuwiyinga. Rero buri kimwe cyose cerekanirya igihe cy'ishengero rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi ibi bitangurana na Laodikia kandi bihejuru ngaha vyerekana ubushobozi bwa Pentekoti canke ishengero ryari kuri Pentekoti ryari ishengero rinini yavyukuri ryitanguriro ariko baretse impemu y'idiniza muri bo bagerageza kugira ishengero idini ari vyo vyiswe ibikorwa vy'abanikorayiti. Murashobora kunyumva hari inyuma ego ni vyiza ibikorwa vy'abanikorayiti rero ntivyari bwabe inyigisho. Hanyuma rero twafashe ijambo maze turabisesangura ico ibikorwa vyari ico abanikorayiti bari iryo ni izina tutamenyereye abanikorayiti kubwije nafashe iki igiri kimaze ndabisesangura kandi niko bisigura kunesha canke gutsinda gutembagaza ikintu kinaka abanikorayiti rayiti nishengera abakristo basanzwe abanikorayiti ibikogwa byari byo akugerageza gutembagaza abakristo basanzwe no gushira imihezagiro yose kandi usoma bibiliya wenyene utanga insobanuro wenyene yobaye umusenyeri cyangwa umuntu munanka hamba yarongoye ishengero
would be the bishop or some great head person of the church.
Rero tubona mu gihe cy'ishengero cya kabiri yuko byotanguye kwicira inzira ibi bitacyari Pentecoste binabyo ni idini rero mu gihe cy'ishengero cya gatatu Perugame Pentecoste yari hafi kwegezwayo ariko inyigisho y'idini yahindutse iva mu bikorwa ngaha inzira yose ija mu nyigisho ngaha aho rero bari barongoranye by'ukuri ngaha bararongoranye uwo mugwi ngaha wari wanesheje imigwi ya kipentekoti rero uburyo mvuga ibyo bene data uko ni ukuri atankeki ibyo bijanye n'ibyanditswe byera by'inkuru za kahise ibitabo by'inama y'inikaya igitabo cy'abamaratiri cya Fox n'ibyanditswe byose bihambaye bya kera ndafise bimwe mu byanditswe iminwe ya kera kuruta ibindi bibaho kandi kimwe cyose mvuze ibi atasi ukuvuga ko ndi umupentekote ibyo ntibisigura ibyo mvuze ipentekote ntibisigura idini ry'iki gihe tubayemo iryo rirarcirwa ku iteka cyo kimwe n'ayandi ariko shaka kuvuga Pentecoste ukuri mwemu w'Imana ukuri hamwe n'inyigisho y'inkomoko hamwe n'imihezagiro y'inkomoko hamwe n'amazina y'inkomoko hamwe n'ibintu byose neza na neza nkuko byatanguye kwitangiwe nkuko byagiye biragenda muri Bibiliya ubu rero dushitse kuri iki gi murabonaho Pentecoste yashitse murabona kubibona ashobora kubibona neza hari inyuma murashobora kubitandukanya hari inyuma ni byiza rero rabi joro riheze igihe gihambaye turimo nga Constantino se onese ndaja kubyandika we nk'umupagani yari yabajije abakristo ngaha bamwe bari bafise inyigisho z'abanikorayiti namba bo musengera ngo aje gutsinda urugamba runaka rero yocitse umukristo muri icyo gihe yari ku rugamba yarose inzozi ko yotegerejwe kubwo umusaraba wera wari washinzwe imbere yiwe yavuze ati kubwo uratsinda kandi nibyo nuko abyuri ingabo ziwe maze asiga umusaraba wera ku nkinzo zabo kandi aho habaye amavukiro cyangwa itanguro ry'urutonde rwa Kristo uyu munsi witwa bagendera ku mafarasi bakoromba rero rero Constantino hariho ntushobora gutora ikintu kimwe muri kahise cy'uko we yihanye nta kindi yaratari umunyepolitike w'umubeshi yari afise mu mutwe wiwe icyiyumviro cyo guhuza ubwami bwiwe ngo abukomeze ku bw'ibyo muri we nk'umupagani yasenga ibigirwamana rero yabonye ko inyigisho z'abanikorayiti zari zegejeyo hafi ibintu byose ku bw'ibyo akoresha ubuhinga bumwe nk'ubwo twabonye ijoro riheze kandi Yesu yabipfutse imyaka 34 imbere y'uko bishika y'uko yokwigishije inyigisho z'abarami ngene baramu yahenze abana ba Isirayeli abatera gukora ubushakanyi kandi atanga afata ibintu byotere byaterekerejwe ibigirwamana ry'ibyo bintu rero turazi yuko kurya ibi bintu byaterekerejwe ibigirwamana icyo byari by'ukuri kwari ugusenga mu kwinjira bunamira ibigirwamana bashyira ibigirwamana inyuma mu ishengero rukristo nka kuryanye n'abaramu yagize inyuma hariya yatumye Isirayeli yiya ubushakanyi kujya kuri uwo munsi mukuru uhambaye w'ikigirwamana rero Constantine yakoresha ikintu cyo kimwe n'ubuhinga bwiwe hanyuma ashinga ishengero yatanze byinshi mu nama y'Inikeya maze rero bayakoze inyuma inyubako nyinshi yari afise maze azihinduramo aya mashengero maze rero akora arutari nini yikozwe mu ibuye marimari isharijwe n'izahabu n'amabuye y'agaciro hejuru yaho yashyizeho nk'intebe y'ubwami maze agira umuntu umwe umutwe nka yaciye yitwa umusenyeri maze bamushyira ko kuri iyo ntebe y'ubwami Bonifasi wa gatatu ari imikwa ntiyagenda agenda byonyene yambaye impuzu nk'uko abanyagihugu bagira ariko bamukoreye amakanzu meza hambaye maze bamwambika nk'imana maze bamwicara igari yabaca bamwita icari icariye cyangwa vikare visi filide ibisigura ngo umugishingo cy'umwana w'imana
Vicarious of Philia Adelia means instead of the Son of God.
Rero naho wumvi ufise ubwenga cape yandike vicarivisi filidei kandi rero iyo ucafye umurongo munsi yo ngaho ugateranya ibiharuro ucuronka neza na neza ikimana yavuze ko ikimenyetso caca gikoko cari amajana 666 murabona vicarivisi filidei rero nagiye i Roma kandi nagiye i Vatikano kandi igitsibo c'ubutatu bubasha bwa kuzimu ijuru ni purugatori murabona nabonye igitsibo nabonye ikoti nabonye byose hariya nyene mu by'ukuri ku wa kane ku muhinga misa y'icenda nategerezwa kubonana n'umupapa wa nyuma yari hariya umutware von Berg yari afise nuko rero yavuze ati rero niwagenda mwene data Branham ikintu cya mbere utegerezwa gukora ni ugupfukamira ku ivi ryawe ry'iburyo maze usome irya mpeta navuze nti ntibikabe ntibikabe byibagire gusa navuze nti ndatanze ntacyo mpanurya muntu we ariko navuze nti hariho ikintu kimwe nzoha umuntu icyubahiro ciwe nambarire vera n'ibyiza musenyeri umukurambere umwigisha icyo ari cyo cyose nzomuramutse umuntu nezerewe ariko gusenga umuntu ntegerezwa gushira hejuru umuntu umwe Yesu Kristu uwo niwe muntu wenyine no kunamira navuze nti byibagire gusa bihagarike gusa ntacyo byofata nuko rero nda inyuma yo gutaha imuhira nasanze hari uwundi munyamerika akomeye yakoze ibyo nawe Teddy Roosevelt yaranze kubikora kubwo muribuka ibyo mu kuvyerekeye ivyo kahise ko yanse kubonana na papa kubera yategerezwa gusoma impeta yiwe canke bari bayifise kwino rininiya nayo murabizi gutyo yo oya oya ibyo ntibishoboka maze rero ariko mu ubu nkabaramu rero twamenye ijoro riheze hariyo ubuhano bwa mbere imbere yo kuva hano bashimanga ishengero kandi bararongorana bagira ibyiyumviro bya gipagani bigigwa mana bya gipagayani byari mu ishengero imana ya Jupiter imana izuba imana ya Mars imana ya Venus n'ibigigwa mana byose by'imana kandi abikura byose mu mashengero ya gipagani hanyuma ashiraho Paulo Peter inkumi Maria bo bose kandi avuga ati ngiki cariho cy'imana kuko Yesu yabwiye Petero ati ndaguhaye imfunguruzo kandi ni usubirira intumwa ibyo biracyari inyigisho za katolika gushika uyu munsi kandi bashyiraho ibigirwamana kandi bakoze iki yazanye gusenga ibigirwamana mu bukristo ibyo bita ubukristo si ubukristo bw'inkomoko kuko abapentekoti bakeya
so-called Christianity, not real Christianity, because the little Pentecostals, I remember,
ubu ni mwibuke sinavuze Baptiste Methodist Presbyteriano muri izo zose ariko ingingo nyayo y'ukuri y'Imana yari Pentecoste yari ni kandi zo kwa maho naho ishengero ryatanguriye neza hano n'inkomezi za Pentecoste ubu muvuga muti nibyo kamwe ne data Branham nzobasaba gufata ibyerekeye ibya kahise hanyuma murabe muciye mu gihe cy'ibihe kandi mumenye ko buri muntu muri aba bana b'inkomoko b'ukuri b'Imana batanjandwe kuri uyo muhezagiro wa Pentecoste bavuga mu ndimi basobanura imidimi bafise ibimenyetso n'ibitangaza babatiza mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose intumwa zakoze nabo baragikoze neza hariya nibyo mpamvu hariya ndiko ndasoma ibyereke akahise natoye Paulo Irene na gushika kwera Marte Colomba buri muntu muri abo bagabo uravye muri iki gihe hano yari afise ibimenyetso n'ibitangaza ni byiza yavuze ko bari imico yari ifise gatoya ni byiza kurusha ni byiza oya bazunguje umutwe ntibashobora kumva na kimwubu biri ni byiza murashobora ni ubu muravyumva ubu bimeze gute ni byiza kurusha ego buri muntu avuze ati ni byiza Pauli ryo ni inota rimwe kuri wewe ni byiza neza Debu muri iki gihe hano igihe yagira iki kintu gihambaye kandi ashiraho uyu mugabo nka musenyeri w'isi yose ku mashengero yose abaha amahera menshi n'ibindi bindi kandi abasezeranira hanyuma yahuje ishengero na leta hamwe none hareka ishengero rigenzura leta ivyo yamvyamugize umuntu ahambaye kubw'ibyo hari neza na neza ivyo Konstantino yakoze nicyo kimwe na neza n'ibyo twasanze muri ririndi shengero kwizwa Imana yavuze ko mu minsi ya Eliya ko bo babacurya mugore yezebera nesha abana biwe ibyo byabaye mu gihe cy'umwiza kandi rabaho Benigotirubu mana we gusa mu mwiza kandi mu mwanya yabaha igihumbi kuva nkoku myaka 500 gushika igihumbi na 500 neza iyo ni kuva ku 600 gushika igihumbi na 530 ngiyo 540 nibyo biharuro byo ariko neza ku myaka igihumbi bazo ihamwa rya maraso musoma ivyerekeye kahise
read the history
amen
rero umukatolika azokubwira ko ishengero rukristo ko bari ishengero rukristo ni ishengero rukristo ry'izina ariko abapentekote b'ukuri barirukanywe barishwe kandi baragandagurwa kandi bishwe na papa n'abamusenyeri n'abandi bandi ryashesha amaraso nk'uko bishoboka rero umunsi umwe ibyo bizontwara ubuzima murabona kuvuga ibyo ariko ikintu kimwe ntatekeranya ndazi ibyo ndiko ndadazi iyo ndiko ndaja ubu ndazi gusa bijojota amaraso ariko igihe kiregereje aho ubona ibyerekeye ibiriko birashikamo gihugu ko batwi tazoba birebire ntimuzozigera musubira inyuma kuri ibyo ibyo ni ukuri gumana nabyo vanga amaraso yawe n'ayabo kuri urya munsi ubu hano murabona ibyabaye rero hani inyigisho ya Zezeberi zarinjiye Yezeberi yari umugore umupagani w'Ahabu yagize ikintu kimwe cy'icyo Konstantino yakoze yarongoye uyu mugore mu ntumbero yo gukomeza ubwami bwiwe hanyuma zano gusenga ibigirwamana muri Isirayeli gusa neza na neza nk'uko Konstantino yabikoze hariya kandi Pentekoti yari hafi kugenda burundu rero Imana ihagurutse amaterite nshaka kubamenyesha ingene yavyarangiye hano kandi byaramenyekanye burundu hanyuma bitangira hano kandi bikaza hano ubugira kandi nashyizeho ikimenyetso kuri ibyo kuko ni cigwa gihambaye cyo kubiyinga ku mugoroba mwama bikonze ubu nizeye ko twashikiriye ubu aho twari turi rero neza hano ni igihe cy'umwiza neza hano kuva mwaka w'igihumbi na 500 kuva mu mwaka wa 656 gushika igihumbi na 520 neza hano ndashira ibi hano kubw'ibyo muzo umwaka wa 656 gushika ku igihumbi na 552 icyo ni igihe cy'umwiza iri shini ishengero neza hano igihe cy'umwiza rero iri shengero turi ko tuvamwe ubuni ishengero ruteriyano ubaha abantu benshi bico gihabo bantu bapfiriye abagabo nka Irene na Marte Koromba kandi barazimanganye akandi ubufata uwariwe wese ashaka kugira ubushakashatsi mu bya kahise byose wifuza namba ari bya kahise by'ukuri kandi igihe bakubwira ko Uwera Patrick yari umukatolika ntibazico bariko baravuga Uwera Patrick yari ahakanye ishengero katolika kandi ntiyigeze aja i Roma kandi yanswe rwose inyigansi inyigisho rwose zabo ibyo ni ukuri neza na neza mugende mu buraruko bw'ubwo canke irirando uyu munsi rero uzobona icyo kintu nyine Uwera Patrick yari umuntu w'Imana ariko Uwera Patrick igihe bipfurwa ko hariya ko yirukanye inzoka zose muri Iran uwo wari umugani ni bangahe muri mwebwe bigeze gusoma no kumva ibyerekeye William Pearl yarashwe icamwa icya yarashwe icamwa bitwa pome kiri ku mutwe w'umuhungu wiwe uwo ni umugani wa katolika nta jambo nk'iryo ryigeze ribaho nari neza hariya aho baryagomba kuba handitse hagadiri hariya hati umugani sibyo mu Buswise biri nanje twari twicaye neza hariya ku nkenga y'ikiyaga Lucerne aho yagize icyo kintu cabaye yarashe umuntu uko n'ukuri ariko si camwa cyitwa pome ku mutwe w'umuhungu wiwe icyo gusa n'umugani imiziro n'ibindi ntivyigeze biba nta nyandiko nimwe bafise hariya aho byabereye canke ikintu icyo ari cyo cyose kubigeze babikora kandi by'ukuri bamusuka hanze hariya kandi akavuga ibyo ari byo ubu ariko hano sikai se kavuga ko yabikoze murabona kubw'ibyo ubu hano mu bwihe cishengeraho niho byakamanganiye byavuyeho burundu ubu muri iki kindi gihe haje igihe cyo guhindura ibintu ubu ibintu hano inyuma y'imyaka hafi igihumbi cy'umwiza w'umuzima giza kizimira n'ibindi nk'ibyo ishengero ryabuze Irene yari umugabo ahambaye umuntu yubaha Imana niko byari biri ku majana menshi yabo bera b'igiciro batanze amaraso y'ubuzima bwabo gusa atagahato bahagarara mu kibuga nk'uko bashoboye murabona kubw'impamvu ya Kristo kubw'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo kubwo kuvuga mu ndimi ukuzuka kwa Yesu Kristo aba mu buzima n'ukubaho kw'Imana hariya igihe igihe abantu biyita ubwabo abakristo baba hama uko nukuri ivyo nivyo yo niregiyono y'abadayimoni ikutimikwiye ico ntazi yaje uko hanyuma ariyunga kandi yigira ubwayo yiyita umuhanuzi kazi umusiguzi w'ijambo ava mu ijuru nta n'umwe abizi kiretse bonyine ubwabo aravyiyita ariko n'umubeshi murabona aho murabona ariko muri ico gihe nyene we yari afise umumarayika wiwe ngaha yari abifise ukuri ukuri kuzokwama nta ntaryo gusubira kuri ibi murabona na ntaryo gusubira nkomoko koko imani tigera ibihindura ubu twarabimenye kandi ijoro riheze imbere yuko tuva muri ibi gutyo bizotsimba atara mu mutima wawe sivyo gusa mu kigereranyo Yezebeli yari afise umukobwa ivyo muravyibuka kandi vya ijuru Yohana 13 havugira isengero ry'abakahakanyi Roma yari ifise abakobwa yari nyina w'abamareko n'ukuri Yezebeli yari afise umukobwa kandi mbega Yezebeli yakoreye iki umukobwa wiwe raba ingene ibi bintu vyose ari kigibegereranyo n'ivyijiji Yezebeli yashinze umukobwa wiwe arongowe na Yehoramu wari umuhungu wa Yehoshafati mu Bayuda Isirayeli muri ico gihe yari igabuwemwo kubiri nkuka hani Yerusalemu hanyuma hano ni Buyuda yemwe ahabu yari ahana Yehoramu yari hano ni vyiza Yezebeli yaratsinze Isirayeli yose ija mu bigirwamana rero bose ariko Eliya nurya mugwi mutoya wabizera ni vyiza ubu akuru uru ruhande hari Yehoramu yaganze Buyuda kandi amaze kuvyarana na Ahabu yafashe uwo mukobwa murongoza ku muhungu wa Yehoramu canke ku muhungu wa Yehoshafati nawe yari Yehoramu kandi atani bigirwa mana mu Bayuda hanyuma ashira arutari z'ibipagani muri Yerusalemu ni neza na neza ibyo ishengero katolika yakoze yasokoroye inyigisho yiwe y'idini n'ibindi bindi hanyuma akura mpemu yera mu ishengero hano n'umukobwa wiwe Luteriano Methodiste Baptiste Pentecote n'ibindi nibi ibyo nivyo neza na neza yakoze bibiliya ivuga iti ni nyina w'abamaraya ubu murabe gusa mu byanditswe nimwabona nimwabona ikintu icyo ari cyo cyose gitandukanye n'ibyanditswe na kahise gahise ifise intumbero neza na neza nk'iyo nimuze kuri jewe nk'abagabo biyubashe murabona ibyo ni ukuri ntibihari aya madini n'ibintu by'uburozi tutigeze kuronka mu giporota agerageza gutuma abantu bayobora ishengero bagira idini iyindi shusho nk'irya yari ku ntebe y'ubwami musenyeri mukuru abagenduzi bakuru ba Pentecote yemwe ubu reka ndabe inyigisho ziwe n'izihe yo abatiza mu izina rya Yesu Kristo ntashobora kuza muri ibi oya mugenzi bene data mwarabyanse kandi nibyo nabyo biranswe nzobaho gutahura nta n'umwe muri mwebwe aca muri kirya gikorane hariya barabyanse ntibiraba ingene urwaye mukuma kure ntibiraba uko Imana iri kwirakora nimba mu atarabiye mu marori yacu yemwe ntimuriko murabona namba yagize igishushanyo cy'igikoko kandi cyo gishushanyo shanyo cari gifise ubuzima bwo kuvuga ni byiza rwose nimwiyumvire ko gishobora kuvuga muhure gatoya umunsi umwe atanke kurashobora kugira ingorane rwose ndibuka Tulsa Oklahoma nariyo nari mu mfurungano mubi hariya yo madini yatanguye gutamba hariya kandi nari nicaye muri iyi nyubako umunsi umwe kandi nabonye igerekwa nabonye ntoya mwize umwana w'akayabu kandi yararambaraye ku musego kandi yari umwana muto mwiza cyane w'akayabu hanyuma nagenda genze hariya kandi ndatinya akayabu kandi narabandanije hanyuma natanguye kugarukira kandi kugenda kavuga kati poro urazi ingene tuvuze urwo rwamo rutangaje murabizi kandi naragakurikiye navuze ni mukundwa mwiza w'akayabu gato na kandi navuze kane porpo gusa bigenda neza nk'uko mubizi kandi niteregereje hari iruhande y'umusego wiwe yavuze ati akayabu gato Pentecote rero niyumviriye ni ubu ibyo ntibitangaje kandi navuze nti ibi bitegerezwa kuba ari igerekwa hanyuma ikintu kinaka cavuze kiti mu gihe usokoje ubwoya bwako muri iyi nzira ni byiza ariko ubu namba ushaka kubona ibiva muri ko sokoze ubwoya bwako ujana inyuma murabona rero igihe mvyuye ubwoya bwako ndabujana inyuma ayo masa caraturumbuka asa n'urwatsi rubitsi kandi yari igisizimwe kinchira ko bikabije uko coshoboye murabona ariko vy'urubwoya bwakumera nk'ubujana inyuma buhoro buhoro kabwire umubatizo wako muri data umwana na mpemu yera kuko bipfa mu murwanizi no kwishengero katolika itegereze ibigashikira murabona ubwoya bwako buca bushinga naramanutse mbwira mwene data hamwe nabandi haepfo mu yo mwene data reho nabandi navuze nti nagize byukuri yerekwa naryo rya madini ya Pentecoste muri ubigi ubigice cha gatatu rekubwa mbere sarudi nishengero ripfuye ripfuye kuko bishwe mu gihe nkiki gusa ubuzima buto turaja kubona mu minota mikeya ivyari byo mukanja gatoya gusa kuva igihumbi n'amajana atanu na mirongo ibiri gushika igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu cari gihe cha sarudi akandi nyenyeri canke umumarayika wa ikinyenyeri yari mu kiganza ciwe yari umumarayika canke ntumwa y'ico gihe cishengera ivyo vyo bavyumvikana neza yuko iyo nyenyeri yari umumarayika kandi umumarayika ni ntumwa y'ico gihe ni vyiza ni vyiza. Ubu twaravavanuye na ya nama rukoko mayinikaya yapfiriye hariya inyuma kandi bose baza mu busho bozi no mu byiza ishengero na leta vyiyunze hanyuma hoba hariho uwibuka ico icirwa cavuga ijoro riheze ico abo bantu benshi biyumvira inganji y'imyaka igihumbi yari kwiraba kandi bose ukuza mu nganji y'imyaka igihumbi hatabaye ukuza kwa Kristo murabona ukuza kwa Kristo akuza mu nganji y'imyaka igihumbi ikintu ca mbere kandi muri minsi bari bafise igihe ufashe kaizi usanga bari bafise ba Yesu b'ibinyoma bahagurutse bamwe n'ibindi murabona kandi baraniyumviriye yuko papa yari Yesu bamwita umukuru aserukira idini hose aho kumwita umwana w'Imana ego Imana niniya yera yicaye hariya nkuko reka ndababwira ikintu kimwe bibiri yivuga yuko aho Yesu azozira imbere yuko azahazohaguruka abahanuzi b'ibinyobwa kandi hazo haguruka ba Yesu b'ibinyoma uko nokuriraba nga ariko reka nsigiki mu mitima yanyu Yesu ntazokwigera honyo zikirenge nga kwisi gushikishengero rizamuwe ikagenda ubu mubishire mu mitima kuko hazo haguruka ba Kristo b'ibinyoma ariko Yesu ntazobari hano kwisi kuko inzambi zovuga hanyuma ntazoza namba tuzomusanganira mu kirere ishengero rizoba ryamaze kugenda kandi rero igihe Yesu azogararigarukira kuzobari ukugaruka abanyamahanga bazomusanganira mu kirere hanyuma rero tuzo duga kandi Yesu ni ntazokwigera hanyo zibirenge byiwe kwisigushika ishengero rimaze kuzamurwa maze rijanwe imuhira mu mazimano mu ijuru maze azogaruka inyuma y'amasigarira y'abayuda rero binama rukoko mayinikaye yararangiye ishengero ryabaye mu nganji ya gipapa hafi imyaka igihumbi barisha abo bose batabemera uko n'ukuri waja munsi y'ibyo canke waricwa nka kurya Yezebeli yakoze kuri Isirayeli mwemu yere yaratuvuye ko twese kiretse gusa bake cyane muri iki gihe nka Eliya n'amasigarira ya Isirayeli atakubisa ibipfukamira imbere ya Baramu namba woshaka kubisoma ibyo hariya hepfo ibyo biri mu bami ba mbere igice cya 19 n'umurongo wa 18 igihe Eliya yari ahagaze inyuma mu nzu yo mu kuzimu yavuze ati mwami barisha abahanuzi bawe bose barakoze ikintu cyose kandi ndi jenyene kandi ni jewe jenyene narokotse ariko Imana yamubwiye yuko yamaze imyaka adakubitiye ibipfukamiro bayari hariya mu bakristo basanzwe kandi rero sarudi ubu turatanguye ijambo sarudi ubwaryo umurongo wa mbere ijambo sarudi mu majambo y'icyongereza risigura namba mushaka kubiraba bisigura uwarokotse sarudi y'ukuri yari uwarokotse icyo nico sarudi bisigura ni byiza uwarokotse ubu murabona kandi uwarokotse ubu tugiye gutangurira kuwa mbere cyane tugiye kucita igihe cyo guhindura ibintu kandi n'ikintu giha nywe kuri uku guhinduka kw'ibintu dushobora kubyita uko kuko ni uguhinduka kw'ibintu kwari abarokotse bavuye kure maze barabihunga ubu reka dufate umurongo wa mbere wandikira umumarayika w'ishengero gisarudi ubu tufise impemu ndwi z'Imana aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe yuko uvuga kuri muzima ariko uri wapfuye ubu indamutso ubu impemu ndwi ni inyenyeri ndwi impemu zari abamarayika bagiye kunyenyera arizo zari ntumwa impemu ndwi ibihe ndwi bitandukanye impemu yera yarasize intumwa yari inyenyeri mu gihe ciwe impemu ihoraho kandi nyenyeri yaremwe kubw'intumbero yo kurasira umuco mu mwiza w'ibihe byishengeraho amabuji n'inyenyeri bigaragara umumarayiki mpemu yari yagiye ku nyenyeri kandi yarasira umuco wa mpemu yera biciye muri iyi nyenyeri kuri icyo gihe cy'ishengero yuko ushobora kumenya ikibaho ukibaza icyo izo mpemu ndwi ziri n'intumwa ndwi z'ibihendwi by'ishengero murabona ubu kandi buri gihe iyo nyenyeri yinjiye ku rubuga mpemu yera yaramanuka maze agasiga iyo nyenyeri akayigumiza neza na neza nk'uko iya mbere yari imeze ubu ndeka ndakwemeze Paul yavuze namba mushaka kumenya ubuhe buryo bw'inyenyeri yari kuko mwibuke satani ni inyenyeri ya nawe inyenyeri yo mu gitondo ubu nimwitegereze Paulo yavuze urizera yuko yari inyenyeri ku ishengero rya Efeso yavuze ubu namba ushaka kumenya yuko ari byo cyangwa atari byo mu Bagalatiya ari mu 8 Paulo yavuze hari inyuma y'igihe yuko hazoza amabingira y'inkazi n'ibindi yavuze ati kandi namba umumarayika amanutse avuye mu ijuru maze akigisha ubundi butumwa ubu yarazi yuko uyu muntu yari agiye kuza yasa n'umumarayika mukuru aserukira idini hose yavuze ati ntacyo bitwaye uko byoba bimeze kose namba umumarayika wese cyangwa umuntu wese aje maze akigisha ikindi kinsumba ubu butumwa twabigishije arakavumwa uko n'ukuri Pawulo niwe yabagobereye gusubira kubatizwa mu gihe batari babatijwe mu izina rya Yesu Kristo ingoma ze mubatizwa ubugira kandi kugira muronke mpemu yera ibyakozwe n'intumwa 19:5 kandi ni nawe yarambitse ibiganza ku bantu kandi ngabire kandi ashira ku rutonde ishengero mu gukora ibitangaza gukira indwara kuva mu ijuru ingabire z'indimi ugusobanura indimi uko n'ukuri abikora intoba mbere 12 murazi ibyo Pawulo yavuze abikora intoba mbere 12 kandi murabibona yashize mu ishengero Imana yashize mu ishengero z'ingabire zihambaye kandi Pawulo yazishize ku rutonde maze azishira ku rutonde kugira ngo bashobore gukora kubwo bwiza bw'Imana Pawulo yavuze ibyo rero namba umuntu wese ntacyo bitwaye idini yoba akomokamo agereza ndeza kubabwira iminsi yo kuvuka mu ndimi gusobanura indimi ugukiza indwara kuva mu ijuru n'ibitangaza n'ibishinga na ya mpemu yera nk'umubatizo arakavumwa kuko impemu nyene yari muri Pawulo ariyo yarungitswe ku gihe cy'ishengero rikurikira yonyine ku gihe cy'ishengero cyakurikiye kandi iyo nyene niyo yarungitswe ku gihe cya nyuma cy'ishengero ya mpemu nyene mpemu yera urizera ibyo namba mwitegereza ibi byanditswe ngaho umwanditsi yarabizi itegereza impemu ndwi iraba urudome rukuru me mpemu yera gusa umwe muri bo mpemu yera nyena z'inshuro ndwi ku bihe ndwi by'amashengero yose yakira mu muco nyene murabitahura ubu ibihe ndwi by'ishengero inshuro ndwi iyi mpemu yera izotwara ubutumwa nyene byabaye umuvumo akuri uwo wese yabihinduye ubu murabe namba ibyo bijanye n'uguhishurirwa iki kintu cyose yavuze ati uwo wese azokurako cyangwa akongerako azokugwa ku mugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo icyo nicyo kintu kirimo rero nta cyumba kiriho kuri wewe cyo gusimba cyangwa cyo kongerako ikindi kibanza murabona kuko ibyo niko biri ibyo ni by'Imana yavuze nibyo mpemu yavuze kandi ibyo ni by'amashengero yavuze ubu namba mugerageza kwinjira mu bundi bwoko bw'inyigisho zisumbizo Pawulo yigishije n'ikinyoma Bibiliya n'ukuri ubuzima bwiwe Yesu yavuze ati nzokura ku mugabane wiwe wo mu gitabo cy'ubugingo ubu muvuga muti n'uwuhe mugabane wo mu gitabo cy'ubugingo hari abantu benshi bafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo atankeka bagiye kuzonanirwa murazi byose ibyo muri bukiyo nyigisho mu ijoro riheruka mwabitahuye ese twoca hejuru y'ibyo ntitwumvikana neza ntibyumvikana neza murabona Judas Iscariot yari umwana wa Satani yari umurwanizi yigaragaje mu mubiri Bibiliya ivuga yuko yariwe Bibiliya yavuze iti yavutse ari umwana wo kurandurwa umwanya muto umuntu utamwe gusa rero aha hari Yesu ngaha hari igisumi iburyo bwiwe ngaha hari uwundi ibubamfu bwiwe rero igihe Yesu yari umwana w'Imana nibyo rero abantu bamwe babona imisaraba itatu gusa ariko imana hari hine imisaraba ine none umusaraba ni iki ni giti nibyo bibiliya yavuze iti harapfumwe umuntu wese amanitswe ku giti kandi yacitse umuvumo ku gacu yamanitswe ku giti cyari cyaraciwe ariko cyari giti nibyo nibyo ngaha hasi umunsi y'umusozi hari hagatse uyundi yuda yimanitse ku giti cy'umusukomora nibyo rabeho umwana w'imana yavuye mu ijuru asubira mu ijuru ajyana n'umunyabyaha yihanye eho umwana wo kurimbuka ava ikuzimu asubira ikuzimu ajyana nawe niwaba uri niwuba n'umunyabyaha atihanye raba umunyabyaha atihanye niwaba uri umwana w'imana niwikize natwe udukize uyu yavuze ati twa uvuga uti ubutumwa urya mukozi w'imana tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze ariko uyu mugabo ntacyo yakoze mwami uzunyibuka uzosira mu bwami bwawe uyo yarinde byari gatoya mu ijoro riheze cyari mu ijoro rya hirya yeje uyu ni Abeli w'imana aha ni Kayini w'umurwanizi mu gihe Kayini yishe Abeli kuri arutari Yuda yishe Yesu kuri arutari nibyo umwotsi waduze gusa gushikari ya muri Edeni hanyuma uza neza na neza hepfo ubugira kandi nibyo cyane yo ni byiza cyane irya nzira ya keri nzira ya keri heza gihe yuzuye ubwiza gusa rero ubu turabona ngaha mumbabarire yuko iri shengero ry'isarudi yabwiye umumarayika ati impemundwi uwufise impemundwi wandikira umumarayika w'ishengero ry'isarudi utufise impemundwi z'imana rero ubu ni bangahe bazi ko imana ari mpemu imwe nkangeka imana mpemu yera imana data umwana mpemu yera byose n'umuntu umwe kuko mariya yasamye inda ya mpemu yera rero ariko imana yakoresheje iyi mpemu yera mu matara indwi atandukanye yuvuga butumwa ku ishengero ibihendwi by'ishengero murabitahura ibihendwi by'ishengero rero uvuga uti imana ntibikorayo ego mwene data raba yakoresheje impemu ya Eliya kandi igihe Elisa yagenda igihe Eliya yagenda Elisa yayironse inshuro zibiri kandi igihe Elisa yarwara agapfa hanyuma igaruka ubugira kandi kuri Yohana umubatizi uko nyene byatumye akora neza nk'uko Eliya yabigenje aba mu bugaragwa n'ibindi nibyo kandi byavuzwe ko izogaruka kandi mu minsi ya nyuma murabona Imana ikoresha impe mu igihe cyose kandi Yesu yasizwe amavuta na mpemu yera agenda arakora ibyiza nibyo kandi iyo mpemu yera nyene yari kuri Yesu yagarutse neza mu ishengero ku munsi wa Pentecoste igaruka neza mu gihe yikurikira igihe gikurikira igihe gikurikira kandi ni giki ya mpemu yera kandi yonyene yo ntimubibona Imana hejuru yacu muri data Imana iri kumwe natwe mu mwana Imana muri twebwe muri mpemu yera n'ibikorwa bitatu kandi ntabwo ari Imana zitatu murabona kandi ayo mazina atatu data umwana na mpemu yera ava ku izina rimwe Yesu Kristo ni byiza rero uburaba mu gihe dubandanya impemu ndwi ni kumwe afise mu kiganza avuze mu yandi majambo afashe intumwa ziwe mu kiganza intumwa zizosigwa amavuta na mpemu yera na ya mpemu nyene Paulo uwa mbere yari asizwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu w'indwi bose bari mu kuboko kwiwe kw'iburyo yo bakura inkomezi zabo ku muco wabo mu kuboko kwiwe kw'iburyo rero yaduze hejuru kandi Filipo yavuze ati igihe yari ku mfiro cyangwa Stefano yavuze ati ehe mbonye ijuru riwugurutse hamwe nana Yesu ahagaze iburyo bw'Imana ibyo ntibisigura ko Imana ifise ikiganza kinini gihambaye cy'iburyo hanyuma we akaba acicaye ko ari ku kuboko kw'iburyo bisigura ukuboko kw'iburyo kw'inkomezi n'ububasha urya mubiri Imana yaremye sinzokundira uwera wanje ngo azapore kandi sinzore ku bugingo bw'iwe ngo buje ikuzima ahubwo na mutsuye amushira mu gishingo cya mpemu ku gicaniro itegereze igihe bamubona we ari ku gicaniro kandi yari afise igitabo mu kiganza ciwe kandi nta muntu ku isi canke munsi y'isi canke ahandi yashobora canke yari akwiriye no kuraba igitabo ari kumwagazi w'intama nkubari yaratanzwe kwikimazi kuva kuitanguriro ryisi hari inyuma mwitanguriro igihe yiyumvira ubwa mbere kuri uyu mubiri wacunguye yaraje maze awukura mu kuboko kw'iburyo kuwari yicare ku ntebe y'ubwa Mariya maze aricara we ubwiwe amina ngivyo ibyo ni byanditswe ni byiza gusura abona rero unesha nzomwa kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe mu yandi majambo nafashe mu mubiri wanje mpemu yera natsinze ibintu byose byo mwisi biciye mu bigeragezo kubwa mpemu yera maze ndaganza kuko muri we ariho habu kunengesera kose kubumana mu buryo bwo mubiri yavuze ati jewe nahawe ubasha bwose mwijuru no mwisi ubasha bwose aho rero imana nta bubasha ifise asangwa ari uyundi muntu kuko bibiliya yavuze yesu yavuze inyuma yo kuzuka kwiwe ati jewe nahawe ubasha bwose mwijuru no mwisi kandi Yesu yavuye mwijuru hamwe nabera wiwe ibihumbi n'ibihumbi kandi bibiri ivuga iti mwijuru habaye agacerere nk'igihimba cy'isaha Yesu ahamba Imana iri hehe none murabona iri muri Kristo nibyo kandi mugiye dutsinda kugambwe mu yera nkuko yabikoze tuzicarana nawe ahazofata intebe y'ubwami ya Dawidi yo kwise kugira ngo twicarane nawe maze tuganze nkuko yabikoreye hariya hejuru amina hamwe n'inkomezi n'ubasha kwisi yose kandi bari isiri kwiraboroga yiteze guhishurwa kw'abana b'Imana ngo kugaragara umwana w'Imana kubera yuko amaherezo y'iyisi ntiyatanzwe ngo irongorwe n'Imana irongorwe n'Imana reka tumenye ko ibyo ari byo ninde mana y'isi umuntu akaniko kazi kiwe byose ibintu byose byo mwiza biganzwa n'umuntu yaguye kubera ica biciye mu nkomezi zo gucungura za Kristo araga ruka nibyo kubera yuko isi ari y'umuntu yarayihanywe kandi yaruka kanza byose kandi byaremwe byose biriko biraboroga birindira kirya gihaho abana b'Imana bazohishurirwa ubugira kandi yo jewe yo mana we gwishubwa kw'abana b'Imana rero cyo bavyitse byo tubireke ngaho ubunyene ari ku intumwa ziri mu kuboko kwiwe kwiburyo zirarindiriye aho abarungika hose batsovuga ikintu kimwe kugampe mu yera yari muri Kristo yo impemu yari muri Kristo gihe yagenda yavuze ati hasigaye igihe gitabisi cosmos ijambo ry'ikigiriki risigura urutonde kwisi subutaka nisi urutonde rwisi ntibabe bakimbona amadini canke ibindi ntibabe bakimbona ariko mweho muzo mbona ishengero wizera kuko jewe insigarira zina muvugwa n'ukuri ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari niko zokwama kugeza ibihe bidashira murabona Rera sangu ngo yari mpemu yera wa Kristo yaje ku munsi wa Pentecoste agakora ibyo bintu ni mpemu yera wa Kristo yirukanywe ngaha mpemu yera wa Kristo agihagaze ngaha mpemu yera wa Kristo agihagaze ngaha hepfo ngaha gushitsa ku muhero w'isi ya mpemu yujuje mpemu yera muri Paulo hamwe n'ibintu yakoze izuzuza uyu Irene mpemu yera yuzuze Marte mpemu yera yuzuye yuzuza basigaye bose muri bo mpemu yera kandi yujuje jewe na wewe mpemu yera yuzuye kandi iyo niyo mihezegiro ya Pentecoste akuva mu gihe kimwe cishengero gushika mu kindi arufa omega iherezo ni tanguriro nibindi byose umunago wo kugishitsi cha Dawidi ikinyenyeri gikibibatse mu gaturutu ishugwe rya Habasareti gisharoni kiringuco mu biyaya ibindi byose data umwana mpemu yera uwamye uriho kandi azoza arufa na omega byose muri byose yo mana we ivyo byotuma ndirimba indirimbo yo mbe kuvuga ko ndinde Yesu niko yavuze wavuze ko nanje mvahe Do you know my father? Wo butita atachanke woshobora kuvuga izina ryiwe. Yavuze ati ndi Alfa na Omega, itanguriro ni herezo, ndi byaremwe byose kandi izina ni Yesu. Nduwavugishije Mose mu gisaka cha kumuriro. Imana ya Aburahamu. Ikinyenyeri gikibibatse cyo mu gaturuturu, nibyo. Ndishugwe rya Habasareti gisharoni kandi wavuze ko nje mvahe ndibyaremwe byose ariko izina ni Yesu umuryango wose wo mwijuru no mwisi uhurira kuri iryo isi uhehezagiwe yuzuye mpemu yera wamanutse wahawe izina na mpemu yera wavutse uri muri mpemu yera zina nibyo Imana yari ihaye imiryango yose yo mwijuru no mwisi kandi ibintu byose biri muri yo amavi yose azomfuka miri iryo izina kuko atarindi zina munsi y'ijuru rya hawa abantu dukwego kirizwamwo sinkumbure ni ngombwa ko ariko dutegerezwa kuri kirizwamwo yo ndabikunda ni byiza gusa ni byiza mu kuboko kw'iburyo none murabitahura ni shengero rya Pentecoste inkomezi ibimenyetsi bitangaza biza birakoreka ibihe byose rero turi twaciye mu bihe by'umwizaho byahatswe gukurwaho rero reka dufate uyu murongo wa kabiri yo ndizera ko tuza kubandanya kanya gato ya gusa n'uyu murongo wa mbere ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima rikuru wapfuye Fata igihe cy'ishengero gikurikira ngaho usanga ariko wewe ntiwahakanye izina ryanje ishengero rikurikira ntiwahakanye izina ryanje ariko muri rino shengero ufise izina mwitegereze ngaho rino shengero ryagumanye izina ryiwe rino shengero ryagumanye izina ryiwe rino shengero ryagumanye izina ryiwe hanyuma rino shengero ryabandanije mu gihe cy'umwiza kandi nta kintu cyavuye kuri ryo igihe basubira kuba bazima kuri uru ruhande umugwi w'inkehwa wa mbere warokotse igihe riteri y'abasohora ufise izina kuyuko uri muzima rero n'irihe zina bakoresheje igihe bareka gukoresha izina rya Yesu Data umwana mpemu yera kandi nta kintu kimeze nk'icyo ni teolojiye yapfuye yapfuye mumbwire data ni izina ni ba data bangahe bari hano muduze ibiganza ninde muri mwebwe yitwa data abana hanyuma abantu niko bimeze si izina ryiwe si mpemu yera niko biri ni mpemu yera izina mpemu yera si izina mpemu yera ni icyubahiro data umwana na mpemu yera rero murabona harya nta rufatiro bifise nk'umwana ahoraho nta kintu nk'icyo nk'umwana ahoraho umwana yavutse afise itanguriro uhoraho nta tanguriro nta kintu nk'icyo nk'uko navuze ijoro riheruka nta umuriro udahera mworonka gute umuriro udahera hamye hariho umuriro rero bibiliya yavuze iti waremewe umurwanizi n'abamarayika biwe umuriro wamyeho namba uzokwamaho wotegerejwe kuba wari uriho ku itanguriro kandi iki ninde yagikoresheje hariya inyuma igihe yari Elohim uwikwije igihe atakindi kintu gihari rero umuriro wari guca uba harya hamwe nawe murabona umuriro wararemwe umurwa waremewe umugwanizi n'abamarayika wiyo kandi ababi bose bazotabwa muri wo n'ukuri bazohanwa imyaka miliyoni amajana ku byo bakoze ariko bazoshika igihe aho bazogira urupfu rwa kabiri nta kizoba gisigaye kuri bo ikintu cyose gifize itanguriro kirafise iherezo rero igihe turonka ubugingo budashira tuba turonze igice cya wa muco wari hariya keri mbere y'uko haba akantu gato bita molekuli urya muco w'imana uza mu mutima wacu niwo utumurikira kugira tubone Yesu bibiliya yavuze ntitubone ibintu byose ariko turabona Yesu ubu yavuze ati ndazi uwo ni jewe mfise za mpemu ndwi zirungikwa ku mashengero ndwi ndazi ibikorwa byawe byose n'ibijyanye nabyo ariko urafise izina yuko uri muzima ariko warapfuye ubu mwibuke iki cyari igihe kihe martelite igihe cya ritere rero baciriwe ku iteka kuva ku itanguriro ntibategerezwa gutangura bari barapfuye kuva kera ntibategerezwa gupfa bari barapfuye kuva ku itanguriro murabona barasohotse gusa rero mwitegereze ibi ubu mureke dusome igice gikurikira itegereze gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje rero ariko aravugana na riteri twese turemera yuko iki cyari igihe cya riteri cyari igihe cyo guhindura ibintu rero yavuze iki ugaragaza izina ry'ikinyoma yuko uri muzima ariko warapfuye bakoze iki barisubije mu idini ubugira kandi rero inkono nishobora kwita kwa ibiri kako yirabura imuvuge katolika murabona kukusubira inyuma muri ryo bakoresha za nemera za ryo namazina kandi rero riteri yerekanye ikatikisi munyinshi n'ibindi bintu byose ishengero katolika ryari rifize kandi bihaye izina bonyene murabona witwa yukuri muzima bavuye muri iyi myaka ibihumbi ipfuye ngaha kandi uracyafise rya zina ufite izina muribuka kwemeza yuko ivyo ari ukuri yandi mashengero yavuze ati wagumanye izina ryanje wagumije izina ryanje muri kino gihe bararitaye kandi yasohotse ngaha nyuma avuga turafise izina irindi zina yukuri muzima ariko barapfuye yo mwebwe ba Methodist Baptiste Presbytere bari teri n'abapentekoti mwihane hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubwugwa hari ibyaha byanyu murabona musohoke muri izo nemera zapfuye n'ibintu bikomoka ku ishengero katolika bigiye gusangangugwa n'abakobwa baryo vuba nta n'umwe yovuga yuko data umwana na mpemu yerabo kandi icyo kintu kandi bavyita ubutatu bwera ubutatu ndakeneye umuntu munaka arondera ijambo ubutatu muri biri yahanyuma muze muhambwire mnarose ijambo ubutatu ntaririmo nta kintu nk'icyo kira ubu kandi bigira bipfe gumye icyo waronse ritere baragusohoye gumye ibyo kuko rigira ripfe uzobazo gusubiza muri iryo ubugira kandi gumye ibyo bigira bipfe ubu kandi kuko atabikogwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje mbega si byiza yo mana we ndabikunda ese bitunganye kuki bari baratsindanishirizwa Luteri yigishije gusindanishirizwa wategerezwa kwezwa hanyuma ukuzuzwa mwemu yera kandi rero ntibari bonyene batunganijwe na mwemu yera muribo ese si umukristo atunganye ni mwemu yera atunganye muribo urabona icyo nico nkuko navuze nti ese umuco wera ni mwemu yera kuri uwo musozi si shengero ryera nabani aha abantu bera ariko ni mwemu yera mu ishengero nabantu ubwo nirwo ruhande rwera murabona kandi kuko atabikogwa byawe nabonye bitunganye nturashikira gutungana kuko tubona yuko bari bafise gutsindanishirizwa nga gutsindanishirizwa kandi bivyari oya ndabasavye mbabazi gutsindanishirizwa ni nga musi ya riteri hanyuma ukwezwa ni nga kandi nga ni mwe mugera murabona ubu ivyo bintu bitatu byakoze muri ibi bihendwe by'ishengero bitatu ivyo nivyo bisabwa kugira ukwize ukuvuka kuwuzuye byaremewe gusa nka karema ngingo gatoyi munda ya nyina uko n'ukuri mwe mugera yaje kwisi ubu shaka kubabaza ikintu kinaka igihe ukuvuga gusanzwe kubaye n'ikihe kintu cya mbere kiba amazi ikintu gikurikira amaraso nibyo ikintu gikurikira ubugingo uko no kuri niki cyavuye mu mubiri wa Yesu igihe yapfa baramucumise mu rubavu rwiwe hanyuma amazi n'amaraso arasohoka mu maboko yiwe niho nshize ibiganza byanjye amazi arasohoka ubugingo kubw'ibyo bamaze gucinsindanishirizwa kubw'ukwizera Baroma 5:1 turafise amahoro ni y'Imana biciye mu mwami wacu Yesu Kristo ugutsindanishirizwa ukwezwa abaheburayo 13:12 na 13 nico cyatumye na Yesu aba barizwe inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso ruka 24:49 ariko mugume mugisagara kugezaho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru inyuma y'ibi mpemu yera zobatsako rero muzobivyamo navyanjiye cyo kunshingira intahe Yerusalemu Yudaya Isamaria sigihubaye umusenyeri sigihubaye umudiakoni sigihubaye umwungere sigihubaye papa ariko inyuma y'ibi mpemu yera rakuzako rero muzobivyabona mushobora gusa gushinga intahe ishengero ryawe na nemera yawe nkuko nimba mutiya kwani canke uri umwungere gusa canke nimba uri papa canke nimba uri ushingira intahe nemera ariko igihe mpemu yera zozira re muzoshingira intahe kandi bikogwa yakoze namwe muzobikora ku kubugingo bwiwe uri muri mwebwe yo manawe nkuko ego mugenzi yo ndamufise cane ngaha ndizera gusumbuko mu mufise ngaha ndiyumvira neza cane hamwe nawe ibintu bigira bipfe guma kuri ivyo ubu bavuga ubupfu avuga ngaha rero ku murongo wa ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ndakunda ibyo ubyitondere wihane nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomeye igihe nzo kuwubira witondere ugutsindanishirizwa kwawe kugumeko ntumureke ntimureke abantu ngo bakubakureko ibyo mwara byakiriye kandi mwara byumvise basoma bibiri y'imwe nyene dusoma murabona ariko ntibigeze bakira byose byayo kuko itahishuriwe kuri bo ntiyari iyo mu gihe cyabo niyo mpamvu bazoba mu kuzuka baragendeye mu muco botegerejwe kugenderamwo nuko bazo ubamu numvi saba penekoti benshi bigisha umubatizo bavuga batabaruteri n'abandi nibazo ubamu ego yo murazi nkuru ya akahise ntoye yo mu dogiteri n'umwigisha egre hali yigihe namubarire yavuze ati turabaki navuze nti murabizi baraseruye hari riya rya seminari hambaye Betania imeni ya polisi kandi yaravuze ati yemwe nigiki twaronse abaruteri twaronse navuze nti yemwe nzo kubarira ndizera ko wakiriye Kristo maze aravuga ati yemwe dushaka mpemu yera yavuze ati uri yumvira ko twamwakiriye navuze nti bikwiye nanje ndavuga nti uramwizera yavuze ati yemwe ushatse kuvuga iki ubu bafise ibihumbi by'amatongo hariya aho abigishwa babo namba badashobora kuriha integuro zabo barabareka bakahakora maze bakarima ibigori navuze nti yemwe hari gusa nk'imeza nini barampe mu bifungurwa kama vyo muri Scandinavia hariya muri ya seminere nini ya nanone bari abantu beza cyane umwigisha Hegre yicaya hano mwene data Jack Morari hano kandi namushize impande yanje mu gihe yoba akoresheje amajambo agoye ntazi no shobora gukebura Jack ntakoresheje ukuguru kwanje hanyuma nkaraba ico yovuga murabona hanyuma aravuze ni yabishize imbere yanje kandi acavuga ati rero ico dushaka gukora ikibonekera hano ndavuga nti turakeneye Imana kandi ndavuga nti twarasomye igitabo cy'ibya Pentecoste ngabire kandi avuga ati twaragiye umugi wacu wa Bene Data wagiye California twahuye n'umuntu yanditse igitabo kandi ndamunzi yavuze ati twifuza kubona zimwe mu ngabire zikoreka yavuze ati nta nimwe mfise muri zo ndavuga nti narabyanditse ko hanyuma aravuga kandi igihe tuje hariya hanyuma tukabona ibi turashobora dushaka Imana kandi navuze nti byiza cyane igihe kimwe habaye umuntu yaje murazi ku butaka bwiwe hariya murabona umuntu yarasohotse aja kurima indimiro yiwe nini kandi yaranduye imitsi yose na byose hanyuma catera ibigori muri buri gitondo yaja ku muryango agacaraba hanze ko ari ibigori kintu ca mbere mwomenya ni nk'igitondo amababa abiri mato yarakuze mbega hari umuntu yateye ibigori George White Roy Slaughter n'abandi bari hehe murazi ayo mababa abiri matoya yasokorotse yo yavuze ati shimwa mana kubwo yo murima wanje w'ibigori navuze nti urafise umurima w'ibigori yavuze ati rero mu buryo nk'ubwo navuze nti nk'uko bishoboka yego navuze nti yari mwebwe aruteye abaruteye muhi mu guhindura ibintu kwa mbere mwarasunitse rirya babiri toye murabona rero navuze nti buhoro icyo kigori cyarakuze sinabimubariye ukunanirwa murabona nararetse kijana ikigori cyasunitswe nuko navuze nti kigori kirakura kandi hashize igihe kizana intimatima kuri cyo iyo ntimatima irakura igaca ibabi no kuvuga iki ha 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 ntimufise mwebwe abariteri batera murabona ndavuze ndi umworozi w'igihe gihambaye cy'ubu misionari umuyaga warahuhuse kandi iyo ntimatima ntoya yaherutse nk'uko hasi umwe iyo Wesley ukwezwa murabona icyo cabaye igihe cy'ubu misionari gihambaye tigeze kuba dufise yari ku ishengero rya Wesley mu gihe cya Wesley naho chorengya iki gihe igihe cy'ishengero rya Wesley cyari igihe cy'umumisiyonari kandi cyaraba saba DJ cyako ziki cyaragisaba DJ murabona nibyaremwe birashinga intahe kuri ibi bitatu hariya ibyaremwe ubwavye Imana yabikoze uko ubwa mbere na mbere kugira bibuko ntibikenewe ko muronka Bibiliya gushika mwihweje ibyaremwe no kubonaho muri murabona hanyuma na harya ku mpera y'igihe yaguye harya none havuye mu iki rabigishishwa iki kigori cyaravuye mu hejuru hari imbuto wari umurwi wa Pentecoste ubu murwi wa Pentecoste wasa nk'umwe mu murwi wa hano hari amababi abiri y'ikigori rite hano hari mitima Wesley na hano hari urubuto rw'ikigori iki neza na neza nk'uko byari hano ikintu kimwe nyene nuko ubu kino ngaha cyari giki uvuguti neza ubu mu Pentecoste avugati sinda bakeneye mwebwe abamethodiste namwe abaruteriyano ariko hanyuma ya byose ubuzima nyabwo bwari murarya amabayi abiri matoya bwafashije umurayi kuboneka hanyuma ubuzima bwari mu murayi bwa besheje ikigori rero murabona byose n'integuro y'Imana bari bafise mpemu yera ariko birata bitaragara bitaragaragara na wesire kwari uko bari bejejwe ariko uyu munsi byo byaragarukanye kuvuga mu ndimi no gusubira kwitanguriro ngamwe muyera wa wundi nyene murabona abukuri amina ego Nivyiza mwumire kuco mufise kugira ngo ntigipfe rero umurongo wa kane nizeye kwari uku ariko ufise amazina makeya yabisarudi batanduje impuzu zabo nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye ubu ntimumwubake ku idini ntidushaka gukora ivyo oya oya nana nasomye umurongo utari wo sivyo canke sinihenze ego ego ivyo nivyo ego ivyiza ego isaruta batanduje impuzu zabo hariho bakeyi muri bo batabo kunamira namba ico kintu tokunamira namba ico kintu rero bagumye bera kandi batanduye amakanda ya kera asubiye muri Pentekoti abuzuye mpemu benshi muri bo rero aho igihe cya Luteri cyatangura kuba idini mbega bari bakoze iki bakoze neza nk'uko Bibiliya ivuga iti bakoze nka ba inakuru barahindukiye batanguza idini ariko bake muri bo bafashe ingingo ko batazobikora bahagarara neza imbere y'Imana bavuze bati yemwe ni byiza urafise amazina makeyi kandi nibo batogendana nanje bambaye impuzu zera ntimukagira idini ntumwufate inyigisho z'abanikorayitubu ntimutangura ubugira kandi idini ryanyu ariko gusa guma mwitegenja mu Mana reka mwemu yera abarongora uko mubandanya haracarika bake muri bo bagisigaye ubu murongo wa gatanu ndabyizera uri n'ugutwi ni reka turabe oya unesha zokwambikwa ariko impuzu zera kandi sinzo sibanganye izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe rero amazina makeye makeye cyane abasigaye bakeye batafashe gufata batafashwe n'inyigisho za katolika ni byiza rero tuje kuvuga iby'ihinduka ry'ibintu nashaka kuni naretse ibyerekeye Luteri kugira ngo nshobore kubivuga nga ubu umurongo ukurikira uvuga uti uri n'ugutwi niyumva icyo mpema abwira amashengero imana yari kwiragerageza kuba gabisha ngaha ngo birindi inyifato y'abanikorayite guma kure y'ibyo gumye impuzu zanyu zitanduye n'ikintu ngica ari cyo cyose cy'isi mugume mwitegenja muri we kandi azobayobora teko abarongore rero iryo ni ryo tanguriro rya mbere rero mvuze ihinduka ry'ibintu nshaka kuvuga bacitse ku icumu abari bacitse ku icumu mu ishengero ry'isarudi mbega muratahura ibyo mvuga bacitse ku icumu icyo kintu giteye ubwoba ubone ubu tuzosubiramo ejo mu ijoro ubugira kandi hanyuma tubizane hano mu gihe cya Pentekoti kandi ndabereke ko ari byo cyane rero hari bimwe muri ibi bintu twavuze hano mbega bacitse ku icumu gute rero tuzobivuga mu gihe gikurikira murabona dutegerezwa kubifata tukabishyira hamwe namba mutabikoze rero muhushije kubiha abantu tuzotera umusumari muri icyo gihe gikurikira murabona mutegerezwa kubareka kugira babironke neza na neza nk'uko Bibiliya ivuga ngaha mubona ni byiza rero uwacitse ku icumu niwe ariko avuga naba neza hano ubu mugwe mutoya uriko urabeshwaho no gutsindanishirizwa rero itegereze barasohoka babona umuco Luteri yagize neza inyuma y'urupfu rwa Luteri si Luteri ntiyigeze agira idini wari urya mugwi inyuma yiwe Wesley ntiyigeze agira idini wari urya mugwi inyuma yiwe abatama bashinze Pentekoti ntibigeze bagira idini wari urya mugwe inyuma yabo nuwo ubikora murabona ni inshuro ya kabiri bikoreka umumarayika w'umuco w'inkomoko ntiyigeragira idini kandi muzobibona mu gihe cya Pentekoti ibizoba ku iherezo ry'iryo dini nabyo murabona igihe mpemu yera abiduhishuriye rero yavuze ati usigaranye umuco mukeyi mukeyi gusa uri hafi kuzima ugenda ugabanuka n'ugutsindanishirizwa gusa barasohoka kukujana mu nzira iyo ari yo yose nta bwingo uragira kuko wafashe izina atari ryo ariko uri canke warahungishijwe urabona uri wahunze ishengero ry'iroma wahunze iyo mitegekere kandi noneho warashitse hiyo kure ubusoma irya bibiliya nyene rero ariko irya bibiliya nyene yigisha mpemu yera ntiyigeze abashyira ku iteka kubwa ibyo bari bafite yavuze ati rero guma kuri iyo gushitsaho nzozi urabona ugume gusa gushika nyubu igihe cy'ishengero gitagurira mu 1520 igihe cy'ishengero ry'i Roma ryo kwisi yose katolika ryari ko riraduga ivyo byabaye kuva ku igenekerezo rya 31 gitugutu namba muri ko muravyandika igenekerezo rya 31 gitugutu mu mwaka w'1570 inyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo igihe Martin Luther yamanikimi n'imisumari ngingo ziwe 8 ku rugi rw'ishengero muri Wittenberg mu Budagi kandi kuva ico gihe uguhindura ibintu kwari gutanguye mbega mwafasha ayo magenekerezo reka ndabisubiremo ubugira kandi ku buryo mubimenya neza igenekerezo rya 31 gitugutu 1570 inyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo igihe Martin Luther yamanikiye n'imisumari ngingo ziwe 8 ku rugi rw'ishengero muri Wittenberg mu Budagi kuva kuri ryo igenekerezo guhindura ibintu byari byatanguye umucanwa warutanguye kwaka yahakanye rigashengero katolika yari hariya na kiriya mu kiganza nk'uko yavuze ati iki coba ari umubiri wera wa Kristo ni hostia n'umuvinyu mukeye kandi wa yagitaye hasi byo nibyo yahakanye ishengero katolika kandi ibyo byatanguye kwitandukanya gutoya kwaje hanyuma ni byiza byari bitanguye ariko byari gusumba intambara y'ubushobozi bwa politika aho kuba iby'ishengero nyaryo ry'ukuri by'ibipimo by'ubukristo barwaniye gusa uburenganzira bwa politike bwo gusohoka mu ishengero no gushinga idini irindi shengero ntibigeze bahindura ibintu mu gusohoka ishengero katolika kugira ngo bagarukane mpemu yera n'ubushobozi mu ishengero kuko bamuhakana ryari huriro rya politiki aho niho byo kwiranya tankeka ndazi kufisi zina ubeshaho kandi warapfuye uyani majambo yabaye gusi dini y'abaporoti nta kindi yabaye umukobwa avuye mu ishengero avuye mwi yavyaye mara yavuye ku mumara y'ibyo nibyo byashitse neza na neza yavyaye atari yavuye kuri Yezebeli rero uwo wese asoma guhindukira ibintu arazi yuko ari byo kuko gusajya amasigarira make ya kera n'amabwirizwa ya n'imigirwa yarabisambuye gusa ariko ku byerekeye ukugarukana mpemu yera mu ishengero nk'uko byari bimeze nga ntavyo yakoze oya mugenzi yari intambara ya politike gusumbuko yari intambara ya mpemu ntiyari byinjire mu ishengero yo mwene data ntiyagarutse agaruka nga atari hejuru hariya
He had not yet entered the church. Oh, brother. He hadn't come back. He comes back here. Not up there. Now.
Ubu. Byari ihuriro rya politike rihambaye ariko ntibyari by'ibyanditswe byera na mpemu yera. Byari Yari ihuriro rya politike yikuye ko bimwe mu bisigi bishaje by'umusaraba uriko Yesu abambwe na za mwaramutse Maria n'ibyo byose ariko naho biruko yabyayi katikisimu naho biruko yabyayi bi mbega mu byitiki bikorane byo gushikana ibyo aribyo byose byari hariya igihe bamanukana mu gitondo cya Pasika hanyuma umwungere yabipfuriza Noheli nziza murabizi sinzosubira kubabona gushika mu gihe cya Noheli niko yavuga murabizi ibyo byo yo gukomezwa igikorane cyo gukomezwa nicyo ngerageza kuvuga arabafata arabakomeza akabaha insangira rya mbere kandi akabaha gukomezwa nta kintu nk'icyo kibaho cyo gukomezwa ugukomezwa konyine kugwa muri Bibiliya igihe muri Bibiliya ni igihe Imana yagaragaza ijambo ryayo n'ibimenyetso n'ibitangaza birikurikira uko niko gukomezwa atari ugukomezwa ko kuba umunywanyi w'ishengero Luteriyani ariko Imana igaragaza ijambo ryayo muri wewe kandi umwami yari yakorana nabo Mariko 16 agaragaza ijambo n'ibimenyetso bikurikira uko n'ukugaragaza kugaragara kw'ishengero rya Pentecoste uko no kugaragara Imana yigaragaza ari nzima nk'Imana ikora ibitangaza mu ishengero ukuvuga mu ndimi gusobanura indimi no gukora ibintu bimwe yakoze mu gutangura mbega ndabaruhisha Nivyiza ubu murabe ntibagarukanye umuvyuro wa mpemu yera bagarukanye igeshi shengero gishasha bagarukanye ibyari byaranduwe byacitse kwicumu cy'ubutegetsi bw'Iroma kugira ngo bakore ubutegetsi bw'igiporoti ico nico kintu cyonyene bakoze basimbye bava ku ipanu iri ku muriro murabona nibyo neza na neza Yezebeli ahejeje kubyara umukobwa kandi rero ntimwiyumvire ko ndiko ndavuga ibi gusa kugira ngo nigenze nk'umunyabwenge ndiko ndavuga ibi kuko Bibiliya niko ivuga Bibiliya mu byajiro Yohana 17 ivuga iti yari nyina wa bamaraya Yesu yavuze ngaha ati nkuko Yezebeli yari ameze niko azoba ameze kandi yabyaye abakobwa bononye igihugu kitari cyononekaye rero ivyo nivyo igiporoti cyakoze neza na neza kuri mpemu ukuri w'Imana cyononye ico kintu maze igisubiza murindi dini ivyo nambi Imana ibishatse kubiyinga mu gitondo ndashaka kubereka yuko bakoze igishushanyo cha gikoko kandi gikoko cari Roma kandi bakoze igishushanyo nka kurya nyene cari gikidini yo ndizera ko byinjira ibyina mu mitima y'abantu hanyuma mukibaza impamvu narwanije idini cyane ubuzima bwanje bwose sinari niyitsi ubwanje ariko cari kintu kinaka muri jewe casemerera sindashobora kuvyibutsa naribaza namba nibaza kuki namba ndi kubagore gutyo murabona ubuzima bwanje bwose atari nshaka kuvuga abagore nyabo nshaka kuvuga abo babo tegerejwe kuba murazi abo bataye ibanga n'ibindi byose murabizi nubwo bwoko ikintu kinaka muri jewe igihe nari mutoya umuhungu mutoya hariya nabonye abo bagore baje kwibarabara kandi bari bazi ko umugabo wabo yari kwarakora bari hariya hamwe n'umugabo ba yaborewe uruhande y'ibarabara kandi yarabadugisha kongera akaba manura mwibara bara kugira ngo abakuremo ibiboreza bikwiye ku buryo bataha muhira gutekera abagabo babi bifungurwa byo mu ijoro navuze ko batabedeye ko n'urusoro rushasha rubacamo ibyo nibyo navuze ko bari hasi gusumba ibikoko namba bokora ikintu nk'icyo kandi gihe nari mfise imyaka 17 nabo umukobwa amanuka ibarabara ajabuka mu rundi ruhande navugane irya nzoka inuka murabona nari kuba nuzuye urwango ariko nakiriye imana mu mutima wanje imana yamenyesheje ko ifise amabuye y'agaciro hariya afise abapfaso nibukuri ntibazokwiyanduza nk'uko ndashima imana kubw'ibyo igihe nari hariya muri afrika igihe nari hariya muri swiss igihe nari roma nabajijwe iki kibazo kenshi yewe mwene data Branham mbega murafise n'imiburiburu umugore umwe w'umupfaso ni muri amerika ururirimbo rwose ruje ngaha hariho ikintu canduye ku bagore banyu navuze ni abona abanyamerika ariko turafise ubundi bwami buriho hariya ubwo n'ubwami bw'imana n'abapfaso ni gushika ku mukosoro bariho bibiliya yavuze hariya mu bahanuzi yavuze ndibaza ko hari nko mu gice cya gatanu cya Yesaya sindazi neza hoba hari mu gice cya gatanu cyangwa cya gatandatu havuze ku byerekeye arahiri burya mukobwa w'isiyoni azohunga ibintu byose urya munsi ukuntu yatambuka mu ibarabara yatsinga amashesheti yiwe yagenda akora udutambwe duto duto yitsungagiza gutya n'ibintu yakoze neza na neza nk'ubwo babikora ubu kumwe neza bambara impuzu nk'umugabo ico n'igisesema ku Mana nabonye ishyirahamwe ry'abantu basenga haraheze igihe binjira kugira ngo bagire ikintu kimeze nk'umunsi mukuru bagira nka buri joro kandi abo bagore bose binjira n'ayama akabutura cyangwa icyo kijyanye ibi bintu mubyita gute ese amakabutura kirya kindi kintu ego n'amapantaro afatishwe imigozi cyangwa birya bintu hariya bose ko bakeneye gusunikwa nibyo mwene data n'urubaho rwagutse nka kurya ibyo nibyo umutwe uvuye ugenda n'amaguru ibyo biri kubirenge cha ku kirenge cyawe kandi ibyo nibyo bakeneye neza na neza ibyo nibyo ariko yo uvuga uti yemwe ubu niyumvira yuko bibereye ku mugore kwambara iyo kuruta yambaye ijipo Imana yavuze iti nikizira ku maso yayo ku mugore yambara impuzu kandi iyo umugore amoye umushatsi wiwe nk'umugabo Imana ishaka ko umugore asa n'umugore yambara nk'umugore yigenza nk'umugore kandi ntishaka umugabo n'ubwanwa bwo mu misaya bureke kurera hasi gutya kandi rero nk'imbata iri nyuma y'umutwe wiwe gusa ishaka kwasa n'umugabo ego mugenzi mana we bambara kigore cyane gushika yaho bamenya igitsina cyabo ki bigoranye biteye ikigongwe aba bambara nk'aba ataye ubuntu n'ibintu byose dufise uno munsi nta gitangaje ko turi mu gihe cyanyuma nta kintu na kimwe gisigaye muri yisatari uko imana yose uko uburake bwayo kuri yo maze ikayiturira nta kindi imana igororotse kandi yera nta kindi yoshobora gukora barasuzuguye amaraso ya Yesu Kristo bihaye inyigisho binjiye mu idini kandi umutama kanaka data wera hamwe n'umusore ashaje ni ekoro yahindukije araza maze akababwira ati bana banje bahezagiye ibyo ntacyo bivuze nk'ahari ingurube yabivuze ndababwiye icyo dukeneye n'ijoro ni ugusubira kuri bibiliya na mpemu yera mwene data n'ubushobozi bwa Kristo yatsuye mu ishengera kura akora iki bimenyetso n'ibitangaza n'utwumbiza amina ubwo n'ubutumwa bwiza ego yazanye rero ego nivyo yarabikoze umuvyuro wakoze ibintu byiza cyane hariya uwo muvyuro ariko ntiwazanye mpemu yera ntibabizanye kugeza bashyitse muri iki gihe cya Laodikiya mu gihe cya Pentekote ariko wakoze ikintu kimwe uwo muvyuro wakoze ibintu bimwe we yavuze ntimukireke ngo gipfe rero mugikomeze kandi mugume mwongera ko murabona byasubiriye kuzanira abantu gushikira bibiliya mu mwitegemvyo igihe cy'abaruteriyano cyazanye gushike bibiliya mu mwitegemvyo bashyizeho iyandikiro ry'ibitabo maze batangura gusa isi bibiliya imana ihezagira abaruteriyano ku bw'ibyo ego mugenzi basubije bibiliya mu mwiminwe y'abakristo basanzwe ubugira kandi yari iy'abapatiri gusa ntibari bakina akeneye kuyiraba kuko byari ibya papa yavuga kandi we yari imana ku bw'ibyo icyo yavuga cyose byaba bihetse ku bw'ibyo rero umuvyuro w'abaruteriyano icyo bashaka guhomeza ubu mufise bibiliya mu minwe yanyu rero muyisome muyizere ntimuyirambike mu kabati muvuge muti emwe dufise bibiliya ntayo ntacyo izo kumarira na gato iri hariya hari abaruteriyano benshi muri Pentekote uyu munsi bashyira bibiliya ku ruhande maze bagafata ibyo uwundi muntu umwe ayivuga ko mwene data soma ijambo nimusese mu byanditswe kuko ari byo binshingira nta niko Yesu yavuze mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira icyo nicyo kintu cyo gukora soma ijambo rero yavuze gusa ishimikize ibyo ntimureke ngo binyerere kandi ikindi kintu yashaka yuko bishimikiza bari bafise inkomezi nkeye zisigaye muri bo kwari umuvyuro w'abaruteriyano ikintu kigira kabiri wakoze washize ahabona inyigisho yo gutsindanishirizwa ku muco abakatolika ntibemera ugutsindanishirizwa n'ishengero katolika ico kimwe nyene nturya mupatiri byabaye ngombwa ko bamwirukana haraciye igihe kimwe yavuze ati nta kindi gakiza kare ahandi hantu na hamwe kiretse mu ishengero katolika agakiza kari muri Kristo si mu ishengero katolika si mu ishengero ry'abaporoti ni muri Kristo agakiza ariko umukatolika yizera ntibita ku cyo bibiliya ivuga n'icyo ishengero rivuga murabona ntushobora kuvugana nabo kuko nta buryo bwo kuvugana nabo ntibabinezwe bafise batovugana nawe kuri katikisimu yabo ikintu icyo ari cyo cyose nk'icyo ariko ushitse kuri bibiliya barayanka gusa n'icyo ishengero rivuga ariko Yesu yavuze ati uko ukuntu nyene Yesu bwiwe yavuze ati nihagira umuntu akura ikintu icyo ari cyo cyose acanke yongera ikintu icyo ari cyo cyose azokugwa ku mugabane w'igitabo cy'ubugingo Yesu yavuze ati ijambo ry'umuntu wese riba ikinyome n'iryanje ribukure amajuru n'isi bizovaho ariko iryanje ntiritsigera rivaho si byo yo ibyo ni byo mwene data nduwizera ijambo ry'imana ni byo nte kandi esiri jambo imana ivuga ngaha gusa ariko nasabye data wo mu ijuru kumba mpemu yera kugira ngo yemeze iryo jambo kugira ngo atume Kristo aba muzima muri jewe ko nzi yuko mfise ubugingo budashira atari uko ndamukwiriye ariko kubwo ubuntu bwamumpaye ubwo nirwo rutare kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanjye niko yavuze ni byiza gutsindanishirizwa ni byiza icyo ni ikintu cyari inyuma yaho bamariye kuzana ikintu bategerejwe kureka ngo gipfe kwari uko bari baronse bibiliya mu minwe yabo ubugira kandi aba baruzi teriano barabikoze kandi kindi kintu baronse inyigisho y'ugutsindanishirizwa no kwiza ivyo nivyo riteri yigisha umuntu wese arati yuko yari inyigisho yiwe ugutsi mbega ntimushobora kubona ingene ibi bintu bitunganye hanyuma haza wesere no kwezwa aha rero haza Pentecoste n'umubatizo wa mpemu yera biratunganye neza na neza ubujewe ufise ibintu bikeye guma kuri ivyo rero kandi ntubireke ngo bipfe mutabiguma ko nzoza vuba nk'igisuma kandi uzocusubira buno nyene mwidini ubugira kandi ivyo nivyo bakoze neza na neza nyene basubiyemwo bari subiyemwo musubira muba nikorayita ubugira kandi kuko muzosubira neza na neza mwidini shikama kumusoma bibiliya kandi ugumye utsindanishirizwa na kandi ubandanye usiganirwa ariko hari amasigarira makeyi bavuye hari amasigarira makeyi mumwa munyuma uwa mbere ya Jeriteri hanyuma rero haza Zwingli no kubandanya Karve no kubandanya nabandi kubandanya gushika kuri Wesley ariko hari hamasigarira make yavuye hari yabigishu kwezwa kandi mukwezwa havuye mu amasigarira make yabandanije gushika muri mpemu yera murabona ayo masigarira make inzira yose hari yabagumiza ivyo ari kizima ni vyiza ari ku bwa gatatu bazananye uburyo bwinshi cane bwa gipagani bw'inyigisho hamwe navyo nk'amadini umubatizo w'ikinyoma rero basohotse bamijagira amazi n'ibindi nk'ivya data umwana na mpemu yera bazanye kati kisi mu by'ukuri bari bafise by'ukuri bahuye n'izina hamwe n'ivyo Yesu yavuze ngaha witwa ngo uri muzima ariko warapfuye n'ivyo ni byiza ikigira kane nukuri yuko guhindura ibintu byakuyeho byinshi mu bisigi byabo bica ibibatsina n'imigenzo n'ibindi ariko byananiwe mu ishengero no mu kuzana guhindura ibintu byananiwe kugaruka n'inyigisho z'ubutumwa bwiza bunengesereye n'ibimenyetso bikurikira ishengero ruteriano ntiryigeze ribironka ntibigeze babironka kandi ntibigeze babironka mu gihe cya Wesley babironse gusa ku iherezo ry'iki gihe cya Laodikiya rero nti wavyinjiramwo turaja gusubira neza mu byanditswe maze tubereke neza na neza nyene ingene byase byabisezeranije ntibari bafise ntibagarukanye umuvyuro wa mpemu yera bahindura bava mu bigirwamana kandi bahindura bava mu bigirwamana ivyo ni ukuri bakuye ibigirwamana mu ishengero Maria na Yosefu na Petero na Paulo na bose bahindukiye bava mu bigirwamana ariko ntibahindukiriye Kristo yazutse riteri yabahindukije abakura mu bigirwamana ariko aberekeza mu kintu kimeze nka politike canke idini canke ishirahamwe kugira ngo bigirire gusa idini ishirahamwe igishushanyo gisa ni ca mbere no kugerageza kubirenza kubw'idini kandi ubu charwana abametodiste baracashaka ku ababatiste bose baba abametodiste kandi abaruteriano bose bashaka yuko ababatiste baba meto bose baba abaruteriano abametodiste bashaka yuko ababatiste bose abaruteriano nabandi bose boba abapentekoti murabona guma gusa mwongereza ku idini ryanyu ariko uwo si umugambi w'Imana uzi imbere umugambi w'Imana wo gusubiza ibintu uko byari uko wari kugarukana ibyariho kuva ku itangiriro raba muzu uribyo iki gitabo kiguye hasi rero gufata iki kintu igitabo ukagishira mu kibanza cyacu su gusubiza ibintu uko byari izuka utegerezwa kuza n'icyo kintu hari amina rero namba ishengero ry'aba ryaratuye mu gihe cy'umwiza maze rigacika rwose rya gipagani nga rero ugusubiza ibintu uko byari uko ni uguhindura ibintu uguhindura ariko guhindura no kuvuka ubwa kabiri n'ibintu bibiri bitandukanye murabona byagarukanye guhindura ibintu ihindurwa ry'ibintu bava mu bigirwamana byabo byinshi n'ibindi ariko ntibigeze bagarukana mpemu yera mu ishengero yo izina ry'umwami riri heza gimwe mwene data mushikanje murashobora kubibona ntibigeze bagarukana mpemu yera kuko uwuzana ubutumwa bwiza bw'ukuri bwo muco ambari inkofero yanyu ubu uwuzana ubutumwa bwiza bw'ukuri bwo muco n'umumarayika w'ishengero nga rero ivyo tugiye kuzobibona kuwiyinga ubu bafise imico ku mico yo hejuru n'imico umugikristo ari kumwe wese azosubira kuri iryo dini ariko hazoba umwe azorirwanya yego mugenzi kandi azonyiganyiza ma asigarira hariya gusa neza na neza nkuko mpagaze kuri yarta ibyo nivyo kandi azosubira neza na neza kwitangurira rero nzofata ivyanditswe byo mu isezerano rya kera ni isezerano rishasha hanyuma ndabereke ko azobikora mu marayika w'ishengero gira wodikia ibyo nivyo asubire inyuma neza ku kintu cy'inkomoko kandi azuri iki kintu hano ubugira kandi rero itsuka rizoba ku munsi wibi hano ivyo nivyo hari kriteri yanyiganyije ishengero uwacitse ku icumu uwacitse ku icumu intambu kimwe ukwe ugutsindanishirizwa uwacitse ku icumu afise ikirenge hanze y'ubupagani byo ni byizi igihe gikurikira ukurikira ashira ibirenge bibiri hanze ibyo birahagije gusa nka mwarabonye muri bibiliya ko hari haramazi apfa inyuma y'urusengero kandi yavuze ko yabonye amazi amugera ku mavi hanyuma bukeye amazi amugera mu rukenyerero hanyuma igikurikira yarenga umutwe wiwe ariko igihe yarenga umutwe wiwe yategerezwa kugera ahantu yoshobora akoga murabona yategerezwa akoga kuko ivyo tugeza ahantu rero woga canke ugasoma nturi birakwiye bizogusomesha nturi kandi bikwira bikurikirane burundu canke bikuzane kimwe muri ivyo kubwivyo nukoga canke ugasoma nturi haleluya nyowa ndanezerewe cane kugambwe mugera mweho ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo bande siki kirya cyangwa kirya nezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ibyumvikane neza nimwumvirize bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose basenga mu izina ryiwe bari babatijwe na mwemu yera maze ubushobozi bwo gukora bwaraje rero ibyo yabakoreye kirya gihe azo bibakorera nawe kurya nyine ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo bagiye mu maseminari oya bamwe muri bo ntibashobora no kwandika amazina yabo ibyo nivyo Petero ntiyashobora bibiliya ivuga ko yari umuntu atazi ubwenge kandi atize we na Yohana ariko bategerezwa kubumviriza kuko bari bazi ko babanye na Yesu nubwo abo bantu bashobora kuba batize batize canke bavugangwa mu isi yo Imana ihezagikwe ifise byinshi n'ibi baronse bose Pentekoti yabo babatijwe mu izina rya Yesu Kristo kandi barababwira ubu habakure cane ubushobozi bwiwe yamara ni bwa bundi nyene ndanezerewe cane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo yo umwe muri bo umwe muri we ndanezerewe cane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo umwe muri bo umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ntimunezerewe n'ibyo ndanezerewe cyane ko ndi umwe muri bo nohitamwo kuba umwe muri bo kuruta ikindi kintu cyose yo nohitamwo kuba umwe muri bo kuruta kuba perezida wa leta zunze ubumwe cyane kuba umwami w'isi no iyaba umwami Yesu yomanitse hano akavuga yomanutse hano akavuga ati ndagusubije ku myaka 24 kandi nkubwitse umugenduzi umwami w'isi yose kandi ndaguhaye imyaka 10,000 by'ubuzima ku isi kuguma ufise imyaka 20 utigera urwara ataga hinda kandi byose byo mu munezero wo mu mutima kandi n'ibindi bintu byose kandi umwami w'isi yose kubaho imyaka 10,000 canke wo shaka kurusha kuba umwe muri bo no gusa kuronka ingorane nkuko ubikora novuze nti ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri inyuma y'imyaka 10,000 rero iki ariko ibi nibihoraho byaje gutega mwene data yo byaciye mu maraso uko nukuri biza mu nzira ndende kandi bizanwa n'Imana yihinduye umubiri kandi iba muri twebwe mu bwato bw'inka haraciye igihe ndazi ko ari ukuri umwami yavutse ngo akize abantu ibicumuro byabo. Yohana yamubonye ku nkombe, umwagazi w'intama ibihe byose. Yo Kristo yabambwe I Karuvayo, ndakunda urya mugabo w'i Galilaya kuko yankoreye byinshi cyane, yampaye ibyaha byanje byose, anyuzuza mpemu yera. Yo ndakunda uwo mugabo w'i Galilaya. Wa mugore ku iriba yamubwiye ibyaha byiwe byose, ni wa wundi nyeneje no munsi n'ibihe bidashira. Ningene yari afise abagabo batanu muri icyo gihe, yahariwe ibyaha byiwe byose kandi bwina yuzura amahoro. Yaratatse ati, ingo muraba umugabo w'i Galilaya, ndakunda uwo mugabo w'i Galilaya kuko yankoreye byinshi cyane, yampariye ibyaha byanje byose, anyuzuza mpemu yera. Yo ndakunda uwo mugabo w'i Galilaya. Umutoza Kori yaje gusenga mu isinagogi hariya umunsi umwe, yaratatse ati, yo mwami mbarira, yahariwe ibyaha byose kandi bwina yutsura amahoro. Yavuze ati, ngo muraba uwo mugabo w'i Galilaya, ndakunda ibyo. Sibyo, ikimuga cyaratambutse n'ikiragi kiravuga. Ubwo bushobozi bwavugirwa n'urukundo ku kiyaga, kandi impumyi yarabona. Ndazi kubishobora kuba gusa imbabazi z'uwo mugabo w'i Galilaya. Ririmba hamwe nanje. Yo ndakunda uwo mugabo w'i Galilaya kuko yankoreye byinshi cyane, yampariye ibyaha byanje byose, anyuzuza mpemu yera. Yo ndakunda uwo mugabo w'i Galilaya. Ntimumukunda? Yo mana we, ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera. Yo singene ndabukunda, ndamukunda n'umutima wanje wose, kandi ndanezerewe iri joro ko mparurwa hamwe nabo. Rero turi kumwe nka bene data n'abashiki bacu, ababatisita, abametodista, abapresbita, abakatolika, abapresbiteri n'abandi. Imana yadukuye ahantu hose, hanyuma ituzana hano muri uku gufatanya guhambaye kwa mpemu yera. Tutari mu idini na rimwe, ibyo bakora birabaraba, ariko turi mu bwami butaboneka. Twabatijwe mu mubiri utaboneka wa Yesu Kristo na mpemu yera. Ninde umubatisi umupresbiteriyani ushaka wese aze. Yesu yavuze ati, abo data yampaye bose bazoza kuri jewe, kandi ntawozopfa rubi, kandi nzobazura ku munsi wa nyuma. Yo mana we, dukunze kuririmba indirimbo ya kera kuri ya rutari hano, sinzi ko twoyiririmba cyangwa tutoyiririmba. Ikibanza, yego hari ikibanza canje ku isoko. Murakunda indirimbo za kera nk'ibyo? Umuntu aduha umudiho, umuntu azi ingene itangura. Uwupfutse inanga wacu ari he? Ari hano canke mwene data de, canke umwe yoba ari hano? Bo yo mana we, sindamubona na hamwe. Ikibanza, ego hari ikibanza cawe ku isoko. Ikibanza, ego hari ikibanza cawe ku isoko. Murakunda indirimbo za kera? Ndazikunda nanje. Ku musaraba aho umukiza wanje yapfiriye, hariya kugira ngo anyoze ibyaha nararize. Yo aho umutima wanje washizwe kw'amaraso. Izina ryiwe rihabwa icyubahiro, rihimbazwe. Izina ryiwe rihimbazwe. Yo izina ryiwe nirihimbazwe, icyubahiro ku. Reka twugara amaso yacu hanyuma tuyiririmbe. Yo aho umutima wanje washizwe kw'amaraso. Izina ryiwe rihimbazwe. Nakijijwe bitangaje ku bw'icyaha. Mu bwitonzi Yesu aba muri jewe. Ngaho ku musaraba aho yanyakiriye. Izina ryiwe rihimbazwe. Izina ryiwe rihimbazwe. iryo zina ry'icubu gikuru gigiciro icuba hiro ku izina ryiwe aho umutima wanjye washizwe kw'amaraso izina ryiwe rihimbazwe ubu mu gihe turirimba uyu murongo ukurikira aramutse umuntu ari imbere yawe inyuma yawe ku ruhande rwawe ngwino kuri iri soko ritunze kandi riryoshe shira ubugingo bwawe bukenye ku birenge by'umukiza yo ibira uno munsi kandi ube uwuzuye izina ryiwe rihimbazwe izina ryiwe rihimbazwe izina ryiwe rihimbazwe aho umutima wanjye washizwe ko amaraso izina ryiwe rihimbazwe yo ndakunda ibyo sibyo izina ryiwe rihimbazwe izina ry'igiciro izina ryiwe rihimbazwe aho umutima wanjye washizwe kw'amaraso izina ryiwe rihimbazwe yo mana we ndanezerewe cyane n'ivyo sivyo ndanezerewe cyane aho nshobora kuza kuri iri soko ritunze cyane kandi riryoshe nkashira ubugingo bwanje bukenye ku birenge by'umukiza ndibuka umunsi umwe igihe nari umuhungu mutoye afise nk'imyaka 18 nahunga umwami nagiye mu burengero nashaka data yagendera ku ifarasi kandi nashaka kumenya amafarasi hari gusa mu mutima wanje ikintu kinaka cyane kivyotewe yo ndabikumbabwiye nagiye kuraba umuvuga butumwa w'umubatiste yavuze ati haguruka hanyu muvuge gusa uti Yesu n'umwana w'Imana turashira izina ryawe mu gitabo ibyo ntibyanyutse ahantu hose naca umuntu umunaka umubatiste w'iminsi indwi nagiye kumuraba umuntu mwiza mwene data Barka mwene data w'igikundiro yavuze ati Biri ingo kandi wemera isabato y'umwami narayemeye ubu ariko yavuze ati umunsi w'isabato rero nariyumviriye ntiyo mana we ibyo ntibikore murabona nagiye mu burengero hanyuma ndiyumvira nasubiye hariya rirya joro twari twegeranye imikuku kandi murabizi mukuru ku ifarasi umutandiko mukongera mukakicara n'isaho yo kuryamamwo mukayiramvura hanyuma mugakakoresha uwo mutandiko nk'umusego kandi nari ndyamye munsi y'ibiti bita pense n'iryo joro kandi ni jewe nari ndaririye rero abahungu bakora iryo joro bari bagiye kuzana umukuku kandi harimwo umuntu ashaje yitwa Slim yavi Texas yari afise igitari hadga kandi yari ko aravuza ngo izina ryiwe rihimbazwe uwundi musore hariya yari afise igisokozo hamwe n'impapuro yari ko arahuhamwo bari baririmbye izindi ndirimbo z'abungere b'inka bagendera ku mafarasi maze bashikaho baririmba ya minsi y'umusa yahindi munsi y'umusaraba mana we narahindukiye nshira uburengete bwanjye hejuru y'umutwe nk'uko nararatwe inyuma murabizi kandi byasa nk'aho inyenyeri zimanitse neza hafi y'ubushorishori bw'ibyo biti n'iyo misozi nuko kongerera kwa kera kwa maho kw'ibyo biti bita pinesi nashobora kumwumva semera ati adamu uri hehe kandi hafi indwi zitatu inyuma y'ibyo naramanutse mu gisagara hanyuma abahungu bose baraboregwa kandi sinanywa inzoga nategerezwa kubafata bose nk'abatahana nk'abarunda mu modoka uko ari kose kandi basohotse hariya hanyuma barasana mumano n'ibindi byose kandi kara kagata mutekano baracapa umurongo ugororotse uca hariya hanyuma bagatigira amadorari 5 ko bashobora kugendera ko kandi ntibashobora ashobora kugendera ku nkengera y'ibarabara guca murabizi kandi ko niko byari bimeze kugeza igihe bose barinda birinda ibiboreza maze bamaze kuronka amahera yabo kandi nari hari yepfo kandi bose bari ko baranywa nagiye ayiherereye hanyuma nicara nari yumviriye nti mana we mana we hahezi hafi imyaka 33 canke 35 ndakeka hahezi imyaka 35 hanyuma nicaye aha hasi aherekeye Phoenix hara hano hati gihe twari tuvuye iweke forndwe hepfo hariya nari nicaye hasi hariya hanyuma hari umukobwa mutava muri Espagne yari aciye aho inanje nicaye hariya nk'inkofero nini yari nyuma y'umutwe wanje yararenganye hanyuma aterera hasi agatambara gato murabizi navuze ni ewe wataye agatambara kawe ntacyo yarambwiye numvise induru nkeyi hepfo y'ibarabara hariya hanyuma ndamanuka ngaho rero hariho umuhungu akuze ya kitijwe ariko arasohoka ava mu nzu y'ingamiye inkovu z'ibihere mu maso hose amosozi atemba ku matama yiwe hariya avuze igitara aririmba Yesu umwami himbazwe yo mana we amosozi atemba mu maso hiwe arahagarara maze avuga ati mwene data ntituzi icari cyo gushikaho wakiriye uyu Kristo mwiza Yesu umwami himbazwe hanyuma nakweze ya nkofero nini yamaze ndagenda yo mana we ntushobora kumwinyegetsa byiza wosohoka maze ukamwatura yo ni mwizego ni kwari nakijijwe bitangaje kubyicaha nakijijwe bitangaje kubyicaha mu bwitonzi Yesu aba muri jewe ngaho kumusaraba aho yanyakiriye izina ryiwe rihimbazwe izina ryiwe rihimbazwe Oh, aho umutima wanje washizwe kw'amaraso. Izina ryiwe rihimbazwe. Yo, ngwino kuri iri soko, ritunze kandi riryoshe. Shira ubugingo bwawe bukenye ku birenge by'umukiza. Yo, ibiri uno munsi. Kandi ubu wuzuye izina ry'icyubahiro rero muze twunamika imitwe yacu tuzi ibiganza byacu gusa ubu izina ryiwe rihabwa icyubahiro yewe mana izina rihabwa icyubahiro niho umutima wanje washizwe kw'amaraso izina ryiwe rishimwe imana ihabwa icyubahiro reka duhaguruke yo hinga umunota umwe gusa rindira gusa
People, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word. I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me,
Then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people this night, I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord. Amen.
Rero namba hari bamwe bo batazi ico byari byo iyo ni Pentecoste muhemu yeravuka Yesu yavuze ati mugende muje mu bihugu byose muvuga ubutumwa bwiza kandi ibimenyetso n'ibindi zokwama biboneka kubinzera ni bazovuga indi misha bazorambika ibiganza kubagwaye bakire ivyo bintu byose avuga bizoshitswa yo ndanezerewe cyane murabona uko mpemu yeraza kemeza iryo jambo umuco ufate ntubukekeranye wakire gusa hanyuma azokorana nawe nk'umwana maze akuduze neza mbega ibyo ntibiryoshe kubona mpemu yera bikora mpemu yera kuri twebwe ndibuka igihe kimwe muri bibiliya ntibari bazi inzira ico kintu kizozana na mumwansi umunsi bayariko araza hanyuma mpemu yera agwa ku muntu nk'urya maze ababwira neza aho bategerezwa kuja hanyuma bajayo maze Imana ituma izindi ngabo zizazanirwa hanyuma zitazi inzira ivyo nivyo yo turacaba munsi ya Bibiliya sivyo amina buri gihe igihe cose mpemu yera ari ngaha yo reka duhagarare mu gihe turirimba jana izina rya Yesu mwibuka ubutumwa umwana w'umubabaro n'agahinda rizoguha umunezero rikuremeshe rijana huja hose izina ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ryiza iryo zina ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru jana izina rya Yesu nkinkinzi gukingira umutego wose igihe ibigeragezo bigukikuje humeka iryo zina ryera mu isengesho Imana ishimwe izina ryiza iyo esingene ari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ryiza izina ryiza yo esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru umviriza iki gice jana izina rya Yesu nk'inkinzi gukingira umutego wose igihe ibigeragezo bigukikuje humeka iryo zina ryera mu isengesho yo reka tuyiririmba ubugira kandi jana izina rya Yesu nk'inkinzi gukingira umutego wose igihe ibigeragezo bigukikuje uhumeka iryo zina ryera mu isengesho reka twunamike imitwe yacu izina ryiza izina ryiza ese ingene ingene ari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ryiza iyo ese ingene ari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru